Mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo ukwemeza ijambo ryayo bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 16 ukwezi k'umunani mu mwaka w'1964 i Jeffersonville, Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nimuze tugume duhagaze kandi twunamike imitwe yacu. Mwami Yesu, turagukengurukira iki gitondo kwibako ryo kuza mu nyonga hawe mu nzu yawe, aho abantu bawe bakoraniye mu izina ryawe. Kandi bose n'abawe mwami, kandi turakwishikanye ko ubwacu bukubyo twiteze dufise mu mitima yacu kubw'iki gikorane cyabo batagira Imana kandi batagira Kristo baja gukizwa n'abagwaye baja gukira n'abera baja guhezagirwa. Ubituronse mwami, kandi rero birangiye turaja kunamika imitwe yacu twicishije bugufi kandi turaguha amashimwe kuri ibyo byose ukorera muri twebwe uyu munsi, kuko ni mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Murashobora kwicara. Ndakenguruka by'ukuri kubwibako ryo kuba ngaha ubugira kandi uno munsi no kuri mwebwe bantu mwakoze urugendo rwa kure cyane rwo kuza kubwo ubutumwa kubw'igikorane cy'iki gitondo. Ndazi ko mutazanywe gusa no kunda bacanke kunyumviriza, mwaje guhura n'umwami Yesu, kandi rero ndizigiye ko aja kubaha ibyifuzo byo mu mitima yanyu. Ubu nagarutse nasubiye kuza, najanye umuryango i Tucson maze ndagaruka ndarushe kandi nta ntege mfise, kandi nari nagiye iki ryose kuva ukwezi kwa nzero guheze, kandi ubu naje kugira ngo manuke nje Kentucky muri iri yinga kujya guhiga hamwe n'abagenzi bamwe kugerageza kuruhuka gatoya. Bintera uruhagarara cyane, murazi rero biri na jewe twese turi hafi kugenda, rero dusaba ko Imana idufasha iri yinga kuruhuka. Umwami abishatse nshaka kuba nagarutse ngaha kuyingwa riza, namba umwami abishatse, kandi ndashaka igikorane kidasanzwe kuyingwa riza. Nibyo ndashaka gukora ikintu kinaka gitandukanye n'ibisanzwe. Rero ibi ndabivuze kugira ngo abantu boshobora kuba batabyitaho ntibazotegerezwa kuza, ariko twama dusenga ngera abagwaye umwami abishatse igihe abantu baje, kandi kuyinguza ndashaka ko ni ikiri mu mitima yanyu mwese. Ndashaka ko mwandika uno munsi igihe mugiye maze mubishire ku meza, hanyuma mwene data Neville azobihabiripo nawe abihe abime ibiri ku mutima wanyu. Mvuga gusa namba ari ikibazo cyo muri Bibiliya, mu bisanzwe ndabikora muri ubwo buryo. Nzobisigura gatoya rero nkumbure ufise ikibazo kanaka mu mutima wawe, icyo wewe udashobora kwirohera inyishu mu buryo ubwari bwo bwose. Nk'icyo ufise yo nkumbure ingorane yo muhira, ntutegerezwa gushyira ku izina ryawe, ariko gusa umugabo wanje akora ibi n'ibi kandi birangora, umugore wanje akora ibi n'ibi kandi hari ikintu kinaka kiba mu buzima canke ikintu kinaka murazi nkiri ku mutima wawe, gusa ikintu kinaka kubangamiye. Ndibaza ko ivyo vyoba vyiza, sivyo? Rero mutoze nkumbure ubaze ikibazo kandi noshobora kwishura undi muntu. Murabona boshobora kuba bafise ingorane zimwe kandi kiri ku mitima yanyu, gusa mubigire bigufi yuko bishoboka. Nka gutya ndafise umwana umengo ntameze neza, mbega ntegerezwa gukora iki? Ndafise umugabo ataza ku ishengero hamwe nanje agira amanyama kuri jewe, niki ntegerezwa gukora? Canke umukenyezi uko nyene, canke murabizi Bibiliya ivuga iki mu mwanya umwe niki mu wundi mwanya? Sindabitahura, ibi nifuza kumenya icyo bisigura. Kandi noshobora mu gihe ari umukristo iyo nkora ku biro maze umutwara akavuga iki nk'iki maze akansaba kunjyana namwe mu munsi mukuru, kandi ujya munsi mukuru banywa inzoga, ni ukuri iki? Murabona gusa, murazi ibintu nk'ibyo biri mu byiyumviro by'umuntu. Turashaka ko mbazi vya rivyo kandi kubwibyo rero ntegerezwa gusubira inyuma inyuma y'ivyo nja Arizona kandi niyumviriye ko nogira amahigwe yo kusana kubafasha kubitahura kandi uko noshoboye kose nifuza kugira byinshi shira kuri ya rutari imbere yuko mugenda mwandike gusa kandi mubishire ngaha na mwene data Neville canke undi muri bo azobima kandi reyinga hariya ku musozi nzoronka amahigwe yo kubyiga no kubisengera no kubarongera inyishu y'ibyanditswe ku kintu cyari cyo cyose nshobora kugira ngo ndabafashe kuko niyo mpamvu dukuraniye ngaha ni ugufashanya murabona muramfasha mu gihe musengera kandi ndizigiye ko nshobora kubafasha ubu rero ntibagire bizoba nk'uwiyinguza mu gitondo kandi ubu uno munsi turafise abashitsi hamwe natwe nk'uko bisanzwe rero ni bangahe bava kure y'ibirometero ijana 60 muduze ibiganza byanyu abo ni 99 by'ikoraniro haraheze iminsi yinga mikeya nabuze nti ni bangahe bava kure hanaka canke ikintu kinaka kandi sinshobora kuronka ibiganza bya bavuye Jefferson Ville umunsi ukurikira narabironse naho navuze bavuze bati mwene data Branham abashitsi bose binjiye kandi bavuze bati twabaretse gusa ngo bafate ibibanza byacu mwishengero kubwivyo bavuze ko baje amajana baraje kandi ibashobora kwinjira bavuze bati kuko twabonye bashitsi murabona rero ivyo ni byiza ku bantu bi Jefferson Ville bahano kwebwe turakenguruka kubwibye Jefferson Ville na New Albany n'ahantu hababanye turakenguruka kubwibyo ni bangahe bavuye aharenga ibirometero 1600 mana we ni bangahe bavuye aharenga ibirometero 1600 muduze ibiganza byanyu yo mana ni byiza kuyinguheze hari kuyingari heze na ze kucigwa hantu mugeni w'umukwe atazoba kandi nibaza ko twari kuva ibirometero kwadrati 2400 hafi kandi byabonetse ko ico cari gipimo cy'uwo murugwa nariko ndavuga ibirometero kwadrati 2400 kubico gihe nariko ndakora umunsi mukuru kuri ivyo kumenya yuko igihugu buzima burangiye ndiko ndaja kurujya mu rugwa ndiko ndaja kurujya mu rugwa nta kindi ndaba byogenda gute izuba ritasu no munsi canke jo ntigigere ryaka byoza nubuhe udasa dufise muhira hantu kuruhuka turuha canke tutaruha turacyafise kijya kibanza cyo kuruhuka uvuguti iyo ni ndoto y'umutama oya sivyo sivyo n'ukuri kwa Bibiliya ijoro rimwe maze kuvuga ngaha hari umuntu yaje yihuta inyuma ya hejuru ngaha igihe nasohoke mu rugi bagerageza kunjana mu modoka kandi uyu musore yavuga ati nshaka kukubwira ijambo rimwe biri n'umwe muri bene data bagerageza kunjana ku modoka yavuze ati ndashobora kuvuga gusa iryo jambo navuze ntibandanye uvuga mugenzi rero yavuze ati wari kuravugira ijoro kubyerekeye gukarira abo bagore ukuntu bari bambaye bambara zijya mpuzu navuze nti umuntu w'imyaka yawe yo kwiyumvira ibyo ariko iyo uri mu myaka yanjye nanjye ukwiyumvira ukundi navuze nti ufise imyaka inga yavuze ati mfise imyaka 27 rero navuze nti nkiri muto ya gusumbya ku myaka 10-15 nigisha ikintu kimwe murabona navuze nti ikiri mu mutima wawe muhungu amaso yawe abonera mu mutima wawe rero yunamitse gusa umutwe wiwe maze aragenda nibaza ko atayinde nyinshi kuri ibyo murabona bivana n'ikintu ngani icyo gisoba kera ngaha na ngaha murabona Yesu yavuze ati namba uvuze igitandukanye n'ikiri imbere ngaha rero uhinduka indyarya ndanezerewe muri iki gitondo kuba mvise umugenzi wanje umwe w'agaciro cyane ahantu hanaka muri iri koraniro mwene data Revera Edi Basco n'umugore wiwe n'abana nibaza yuko binjiye mu gikorane muri iki gitondo Edi uri ngaha nari niyumviriye yuko umwe kumbore yoshoboye kuza mwene data yo ego ahantu rero hariya si ahantu ha za Amen Edi urahawe ikaze aha imbere hejuru hamwe natwe abakozi b'Imana namba ushaka kuza kandi rero twamye tu mwene data Edi yari hafi igihe umwami yanyereka yerekwa n'igikoko bita karibu nibangahe babyibuka igihe nabibabwira ni byiza yari hari yari wa musore yari yambaye ishati ya karokaro mwene data Edi Basco kandi yahagaze hariya ndabaza nabajije namba bari bambaye ishati oya nta n'umwe yari yambaye navuze ni rero yoba nkumbure tegezwa kuba ishati ya karokaro hazo ubwoba idubu gibara gifeza n'ubwoko bumwe bw'igikoko gifise amahembe y'uburebure bw'imetero nk'uko gisa ni nyemera kandi byo byari nk'amezi atandatu ndabivuze ngaha imbere y'uko bishika maremare nk'uko yo hari imbere yo mu uyu mwaka hanyuma naratumiwe hariya kuri uwo mugabo kuja guhiga sinigera usubira muri ico gihugu hariya aho twagiye maze nkabivuga ariko ni akayira gato yakeregeza ku ibarabara rikuru rya Alaska aho atakindi kintu na kimwe kiri hatari amashamba n'imisozi n'ibikoko ku murongo uryo joro igihe nariko ndabwira mwene data Bicycle hari inyuma na mwene data Southwick yavuze ati emwe tugiye hariya mu gihugu cy'intambara yavuze ati ntazoba ari hejuru hariya nanje mvuga nti ego maze ndavuga nti ni umwe muri ba basore yari kumwe nanje yari yambaye ishati ya karokaro nta muntu yari yambaye ishati ya karokaro mwene data Basco ntayo yari yambaye nk'uko atanu umwe muri twebwe yari yambaye ijoro rya kabiri twari twabonye gundo y'imfizi ntama hakujya hatagira ibiti rero ni hari aho atabiti binamerayo aho atakindi kintu kiri hatari gikoko bita karibu ni ntama kandi twari twabonye zimwe kure yaho kandi turiko turagenda mu ibarabara tumanuka kuri uwo muhinga mwene data Bicycle yagumye mu mazi aratota bukeye twabyutse kare hama dutangura kurondera imfizi z'intama twibaza ko twari kuronka kandi twaduza waharuguru kandi twari twari imfungwa zacu zo ku mugoroba kandi ntitwashobora kubona imfizi z'intama kandi mwene data Bicycle yari ahejeje kurasa igikoko cyitwa karibu hanyuma rero jewe ndavye hirya no hino kandi tuduze mwene data Southwick arambwira ati nizera ko asangwa ushaka kugenda neza rwose mwene data Branham tuzoca kuri uyu musozi tumanuke muri uwo mwonga izo mfizi z'intama zira shobora kuba zaragiye hakujya kandi aho urugendo rurerure ariko ntihaba hari irabura nk'umure gushika bwije rwose birashoboka ko aba ari isaha zine canke zitanu rimwe na rimwe kandi ni urugendo rwiza rurerure kuri iyo misozi y'ibitare rero ndakunda gutembera hanyuma rero twari duhagazaho gusa twagumberanye ubwanwa bwacu twese bwambaye imvi rambikanye kw'amaboko turira kandi tubizi navuze nti mwene data bad nizeye ko umunsi umwe mu nganje y'imyaka igihumbi nzoshobora gutembera kuri iyo misozi yose aho yavuze ati nizeye ko nzoba ndi kumwe nawe mwene data Branham kandi twari duhagaze aho tunezererwa mu mwami gusa kandi ndakunda imisozi cyane rwose hanyuma turamanuka niho mwene data Bicycle ngaho yarashe igikoko cyitwa karibu uwo ni umumisionari mu kubahindi kandi yashaka kukigaburira abahindi biwe twaramanuse rero tujya imfungwa zacu zo kumugoroba hanyuma dutegura ico gikoko cyitwa karibu maze turagaruka jewe na badi twari ko turaduga duca ku musozi hanyuma tubaye nka baraba hejuru kandi ahantu kure n'amarori yanje ndabisha kure mbona iki gikoko nari nabonye mu ishusho nini ya nkuko nayo babwiye hano mwene data Bicycle hari yahagaze neza iruhande rwacu hanyuma rero navuze nti ngico cha gikoko yambaye amarori arabisha kure hanyuma avuga ati ni imfizi nini ishaje ivyibushe ya karibu hanyuma navuze nti sinigeze ndazibona nibaza ko zivisa amahembe yigonza ariko yari ifisa amasonga bwari ubwoko budasanzwe nkuko nari narayiboneye niyerekwa sinigeze ndasa iyo karibu imbere yaho rero yemwe yavuze ati namba umwami yayiguha yavuze ati ibyo byoba gusa navuze nti ego ibyo bitegerezwa kuba ari byo ikintu cyonyine kingwe ni ishati y'ikarokaro maze ndaba hirya no hino hanyuma mwene data edi umugore we ategerezwa kuyishira yari hariya hamwe nanje ategerezwa kuba yayishize mu isakoshi atwara ku rugendo ejo igihe yabyuka yari yahinduye amashati kandi hari ishati karokaro navuze nti ibi nibyo igihe nashika hanyuma ngatoriyo karibu we badi yambwiye ati yavuze ati rero mwene data Branham avuga ko aya mahembe afise santimetero 6.68 navuze nti niko bizoba yavuze ati naravye mbona yuko afise hafi nka santimetero 63.68 navuze nti oya afise santimetero 6.68 yavuze ati rero kubijanye nibyo wa Mwambwiye imbere yuko dusubira kuri uriya muhungu hari yepfo yambaye ishati y'ikarokaro Eddie aho bari bagiye guhura natwe yepfo y'umusozi kilometero 3.21 yavuze ati ugiye kwica idubu yavuze ati ibyo ni ukuhora havuze yavuze ati mwene data Branham uva hehe ndashobora kubona hirya no hino kilometero 8.46 navuze nti aracari Yehova yire umwami arashobora kwiha murabona arashobora gutuma inkezi zibaho namba ashobora kubesha impfizi y'intama namba ashobora kuvuga ibyerekeye idubu idubu irashobora kubaho twese dutegereye zwa kumanuka iki gitondo cyitwa karibu kigikoko cyitwa karibu kiremereye ikimenyetso cy'inshinzi mu ruhigi kandi natwara inkohe igice cy'umwanya hanyuma gatwara inkoho tuza turakiranwa hanyuma dushitse hafi y'umusozi w'ibarafu niniya emwe twagiye epfo yawo hasa n'ahashushe twinjira mu musozi w'ibarafu ukozwe n'ibarafu hama twicaraho hepfo umwanya mutoya kugira ngo tugabanye ubushuhe yavuze ati urabizi imwe ne data Branham ntiturarenga kilometero kinuvuyaho Edina Blaine aho abo bahungu babiri bahagaze yodubi shaje kumbure igaragaze navuze nti bad nibaza ko uriko urabitekeranya yavuze ati mwene data Branham mwene wacu yafatwa n'intandaro imyaka myinshi cyane kandi wambwiye rimwe ubwambere haruguru igihe twamanuka aha hantu umbwira uko uyu muhungu yasa kandi Eddie ariko agendesha neza na neza ifaransi iruhande yanjye igihe umwami yatangiye rekwana babwiye icyo bokora n'uyu muhungu gufatwa n'intandaro bica birahagarara rero ubu ati sinshobora kubitekeranya navuze nti bad sinzi aho idubu iva ariko nari mfise imyaka hafi 50 ubu mfise imyaka 55 rero haheze hafi imyaka 5 nari mfise imyaka nka 52 cyangwa 53 navuze nti sinigeze mbona bidashiswa Imana izompa yo dubu y'ubwoko bwa grizzly imbere yuko nshikira abo bahungu kandi twari hafi gushika epfo aho ibiti bito bito by'amasederi n'ibigega barunze byatangurira hepfo gato ku musozi twagira dushike mu biti arinshara niwe yari yikoreye cya kimenyetso cy'inshinzi igihe icyo gihe nari mfise inkoho hanyuma avuga ati iyo dubu ishaje kumbure yigaragaze si ibyo navuze nti iza kubihari ntugire ubwoba yavuze ati ndashobora kubona ubu buri musozi navuze nti jewe ariko mbona isezerano murabona murabona yaransezeranye navuze nti cyari cyo cyose navuze nti bad kijya n'igiki kiri hariya nyene yari itegereje ati ni idubu nini ya y'ubwoko bwa grizzly ifise isonga isa ni feza ati niyo tumaze kuronka grizzly hanyuma tukagaruka nibutse ko mwerekwa nababwiye nari mfise ubwoba bw'inkoho kandi gato cyane ku bwoko bwa 2070 dusasu duto duto murabona biri kuri bande hanyuma ndonki dubu nko mu metero 500 nkuko yabivuze bad yavuze ati byo bavyiza urashiyo dubu murongo yavuze ati uramaze kurasa grizzly navuze nti eka yavuze ati yo nti zizi urupfu icarico ibyo nabimenye mu nyuma gato ya rero yavuze ati ntiziteshwe umutwe n'umubabaro kuraswa ati nkumbure uri kumbura uyirashe yavuze nti navuze nti nkurikije yerekwa nayirashe mu mutima aravuga ati nimba yerekwa yarabivuze ndaguhagarara iruhande hanyuma mvuga nti turagiye hanyuma turegera gato kandi mpagurutse idubu irambona ibyo nivyo yashaka kugira ngo utere hanyuma ndarasa idubu wamenga nti bya yibabaje ngiyiraje kandi mbere yuko nshira irindi sasu mu nkoho idubu yapfiriye nko mu metero 50 badi yarera ku munwa avuga ati mwene data Branham sinashaka kubibero byanje navuze nti naje yewe sinabishaka yavuze ati ndanezerewe ko ibyo yerekwa rivuga ko wayirashe yavuze ati ubu nambi iyo namba ayo mahembe afise santimetero 166.68 ndahavangira ndabivuga uko yabivuze ati ndava nterera induru ku munwa navuze nti yemwe tangura kuyivuza ubunyene kuko niko bihava biba igihe nashika era mwene data Edi nabwiye mwene data Edi kwa boshe amafarasi aratinye dubo hanyuma yo mana weze umvise akamoto kayo ntitwashobora kuyikura ku rusato gare bwije byadusabye kugaruka umunsi ukurikira hanyuma rero twaraciye umugozi hafi inshuro 10 n'amafarasi yiruka ahantu hose hanyuma rero igihe twashika hariya hepfo yavuze yagiye maze atoye igipimisho cye nigunira giwe riboheye ku mudo wo kwifaransi avuga ati Blaine nabwiye mwene data Edi navuze ntitegereze kiriya bwoko rero bijanye niyumviriye ko yoshobora kuba Billy Paul ukuboko gutoya gufashe igipimo hafi iheme navuze ntitegereze kiriya kiganza nahaye ingumu mwene data Edi dusubira inyuma yayishize neza nk'uko neza na neza kuzurusa ni metero 16.38 murabona neza na neza gusa Yesu ntatsindwa iryo jambo ntirizonanirwa mu gihe riva ku Mana narababonye hagati yacu mwene data na mushikacu Jackson bava muri Afrika yepfo ndibaza ko bidondoye kandi nivyo mwene data Jackson kino gitondo nimuhaguruke we na mushiki wacu Jackson ndashaka ko bobabona mwene data Edi hano ni umuhigi wa kera mugenzanje ava muri Afrika yepfo na we yepfo umwami abaheza gwe mwene data Jackson na mushikacu Jackson ndanezere kuba muri kumwe natwe n'abakozi b'Imana bose bari muri ino nyubako muduzi kiganza bari mu gikorwa cy'Imana bose yemwe biranezereje kandi ni byiza cyane neza umwami abahezagire tunanezerejwe no kuba muri turi kumwe namwe mwese ndaza kugira umurongo wo gusengerwa ko mukanya gatoya rero ifuza ko mwoshobora guhaguruka mwese hanyuma mukaza maze mukanyigisha tunanezerejwe kuba muri kumwe natwe buri muntu wese muri mwebwe igihe niyumviriye kuba umwizigirwa hanyuma mukaza muje ahantu hatandukanye mu gihugu n'ahandi kunyumviriza mvuga ku byerekeye umukunzi umwami Yesu ukwizera kwanyu mufise ko yumva amasengesho yanje nariko ndagayira mu kiganiro cyanje mu mwanya uheze n'umunywanyi munaka w'irishengero nta minota 45 irahera umugore yababajwe umutima kandi mugiye gusa natangura kuvuga ikintu kuri uyu mugore sinzi ko yonyemerera ko mvuga uwo ari we cyangwa atonyemerera hajuga muco nyene mubona muri rya foto byaraheze yigira anezerewe turanezerewe uno munsi muri kino gihe cihinduka tubamwo aho ushobora bigoranye gushika kwizera mu kintu kinaka dufise ubwami budashobora guhinduka budashobora kunyiganyiga ubutanyiganyiga atari gitandara cha Gibraltar ariko ukwizera kwacu gushobora kuruhukira ku mugaragaro ku gitandara cy'Imana kuri Yesu Kristo igitandara cy'agakiza kitayiganyiga ndashaka gushimira uyo mushiki wacu yazanye umugore wanje ari hano kajya gasanduku gatoya gafise amahembe 3 karimo Bibiliya yari yagiranye isezerano n'uhara wo kubyerekeye ako gasanduku yaragahaye agaciro cyane gafise kanaka nk'amafoto y'ibihe bya kera muri ko kandi yasabye uhoraho yabahaye agaciro cyane ako gasanduku gatoya nkumbure agasanduku gatoya kameze nka piramide kandi yakazanye umugore wanje kari kumwe na Bibiliya urakoze mushiki wanje tuganuke twose twawe dutoya n'ibintu wahaye Billy Paul nabandi biranshikira ndashimye kubwa ibintu byose Imana ibane nawe nimwibagira ubu uwiyinga ukurikira mu gatondo mu gihe gikorane kiza guhera uno munsi wandika ikibazo cyawe nambu tubishobora urazikana kuwiyinga mu gatondo nzoza kare gato hanyuma gabizane mu biro kugira nshobore kubiha urufatiro mu byanditswe kandi tuzokwishura ibibazo kuwiyinga ukurikira mu gitondo umwami niyabigomba ubu hari bitambara byinshi birunze hano kandi nabyigishije inyuma gusa kugira ngo nshobore kuronkaho nshira ibyo nateguye yanjye ya Bibiliya yanjye rero canke Bibiliya yanjye nivyo nateguye n'ubundi kugira ngo nshobore kugira ikibanza gitoya ariko ndasenga umwe wese ndaje kwandika ibyo nateguye mfise aka kanya gatoya sinjya kubatebya nk'uko nabigize igihe nari ngaha hafi amasaha 4 ni sezeranije ni nafata majwi nk'uko nzoyafatira ubwanje cyangwa ikindi kintu kugira ngo sindabafatira umwanya muremure mbega mwigisha Rivaili ari ngaha muri kino gitondo shaka kubaza nambo mwigisha Rivaili uri hano nene data Vaili nuduze kiganza cyawe nambo uri hano mbega yoba uwo buri nyuma Neza urakoze mwene data Roy kandi nshaka ko wumva neza ko wasubiyemo gusoma zijya nyandiko zanje nateguye mwene data Vayuri ahantu hanaka mu igugu inyuma hariyo ntashobora kubona canke mu nyubako dutegezwa kuba amagabo ndushobora kureka abantu benshi bahagarare mu kuko wabajejwe kurwanya imirimo ntazotureka ngo dukore ivyo murabona kandi nuko turishaka undabire neza uguhishurirwa kwanje kuvyerekeye uruvyaro rw'inzoka kugira ngo vyinjire mu gihe cy'ishengere ryo muri Efeso ariko arandika ushirire ku rutonde bijanye n'indimburo byanditswe neza kandi ndashaka namwe urabe neza ibyo hanyuma ureke umuntu avuga ikintu kinaka ku ruvyaro rw'inzoka ubu byabaca nk'ibitaba byo nuko gusa umwami yabimpaye ejo hahise murabona yo birarenze ukuntu ndonka ubutumwa nzoba ndiko ndagenda hanyuma ikintu kinaka kinkoreko hanyuma maze menye ko ari Imana nzobifata hanyuma ndabisange mu byanditswe kandi ntegerezwa ntiyihenda ariko kuva mu itangiriro gushika ku byahishuriwe Yohana nukuri hati tawe hivy'abantu biyumvira kuri ivyo kandi byagumye bihambaye kuva kuri tujya dushasharandwe murabona byagenze uko kijya gihe nuko umwami abahezagira ubu mugihe twiga ubu mukubaha ijambo kandi nizera umuntu munaka muhingu wari we wese abikora bitanguye kujwangarara bigarukana amajwi ku bikoresho bishikana amajwi kure rero murashobora kumva inyuma neza duzi ibiganza byanyu namba mubishobora ni byiza rero reka tuzingurure muri Bibiliya ahantu habiri mu byanditswe maze ndaza kugerageza gukuramo ubutumwa no kurangiza ku mwanya namba Imana ibishaka rero ubureka tuzingurure muri Mariki igice cya gatatu kandi no muri mu bami ba mbere igice cya cumi Mariki igice cya gatanu abami ba mbere igice cya cumi kandi ariko umushitsi ushobora kuba uri muri twebwe rero dushira amiga y'abana mu ishuri rinini ya kandi ngiri ishuri hano kuko ibyuma byose byuzuye abantu kandi ntidushobora kugira amashuri atandukanye buri gihe kandi twiga gatuya ku ijambo tugira ugufatanya hamwe ntituri amadini nta dini dufise turiga gusa abidegembya muri Kristo ntituri umugwi w'abashikuzi twigisha gusa Bibiliya kandi byo gusa kandi Imana ni nziza kuri twebwe gushitsaho idufasha ikerekana ko ibyo ari ukuri maze bikaduha ikimenyamiki indemeshanyo ihambaye rero muri murahawe ikaze kuza hagati yacu igihe cyose rero sindi ngahe igihe cyose ariko dufise abungere beza hano mwene data Neville umwe mu bungere bacu mwene data Katz wundi mu bungere bacu na mwene data Collins Willard Collins uwundi abungere bacu kandi rero dufise abatari bake bavuye mu mihinga itandukanye amashengero yacu mato mato ufatanije hamwe namba uri mu micungararo ya Texas bene data Martin hano hamwe na mwene data ninde mwene data azanana nawe nga sinshobora kubona mwene data Blair kino gitondo yo mwene data Blair sinari nakubonye mwene data Blair mwene data Radder ha nongaha amwe mu mashengero kuri 62 amwe mu mashengero ya bashiki bacu ngaha mwene data Junior Jackson yicaye ngaha iruhande ya mwene data Blair ndamubona ubundi mu mashengero yacu ya bashiki bacu kandi dufise amashengero mu gihugu cyose ahantu hose mwene data Jack Pamela ari mu nzira ndibaza ko banyarutse cyane bari mu modoka nshasha y'umuhungu wiwe nkuko murazi nkuko mubizi yarenze ikiringo ntarengwa cy'umugudu uko maze agira isanganya yarabaye yababaye mu musaya kandi ntiyashoboye kuza yasubiye muhira rero amerewe neza kandi dufise mwene data Ben ngaha umwe muri bene data bo muri Kentucky ngaha yamuhamagaye no munsi mu gitondo ku naba yuko ho bakeneye amahera canke ikintu cengere byoshobora kubashiramwo yavuze ko ibintu byose byari bimeze neza yakase mu ikona n'umuvuduko mwinshi aca agongibuye maze bica bibabaza umusaya wiwe canke ikintu nkico barampamagaye ngaha mu gihe yari kwatwara imodoka yiwe aca agonga inkingi canke ikintu nkico kinuki ikindi kintu maze acahamagara ngo tujye kumusengera mwene data Billy Collins nawe nyene murazi yarababaye ku rutoki rukuru rwiwe yavunika igufa ryago numvise yuko barinze kuhavura rero nawe tuze kumwibuka amasengesho rero kandi igituma duhagarara iyo turiko turaririmba indirimbo y'igihugu amabendera ahungabana canke ibindi twama duhagarara dushikamye canke turamutsa cyane tugahagarara kugira n'imiburi iburi guhicubara igihugu cyacu ibyo dukwiye gukora no kubi no kuyibendera ryacu kandi none ku mwami wacu we ni gute mu gihe dusoma ijambo ryiwe reka duhaguruke ubu mu gihe dusoma muri muwera Mariko gatanu maze duhere ku murongo wa 48 mwitegereze neza mu gihe dusoma nuko Yesu agenda mu bwato asubira hakugishengero byinshi rikoranira kuri we yari Yohana kiyaga haza umwe mu bakuru b'isinagogi yitwa Yayiro amubonye amwitimbagaza imbere y'ibirenge aramwinginga cyane ati akana kanje kagakobwa kari ku mfiro ndakwingize nuze se umurambike ku biganza kirabeho aragenda jana na wishengero ryinshi ramukurikira riramubanda kandi umugore agwaye ubutinya nka yarabimaranye imyaka 12 yababajwe cyane n'abavuzi benshi bamumarisha ibintu byiwe byose abitanga ngemu ariko ntagira ico bamumarira imbere arushiriza kurwara yumvise bya Yesu araza atagati ishengero amuturuka inyuma akora ku mpuzu yiwe yari yibwiye ati niyo nokora ku mpuzu ziwe gusa nokira uwo mwanya isoko y'amaraso irakama amenya mu mubiri wiwe yuko akize ico cago ako kanya Yesu yumva muri we ubushobozi bumuvamwo ahindukira abandana n'ishengero arababaza ati ninde akoze ku mpuzu zanje abigishwa biwe baramwishura batubone abantu bariko barabandana nawe ukagira uti ninde ankoze ko aberaguza mwamaso ngo abone umukoze ko uwo mugore aratinya ahinda gashitsi kuko azi kimubaye ko araza amwikubita imbere amubarira iby'ukuri byose Yesu aramubwira ati mwana wanje ukwizera kwawe kuragukijije genda amahoro ukire gose icago cawe akivugana haza bavuye kwa wa mukuru w'isinagogi bati wa mwana wawe aracikanye aracagore uracagorera iki umwigisha ariko Yesu ntiyashira umutima ku ijambo rivuzwe abariri uwo mukuru w'isinagogi ati ntutinye wizere gusa ntiyakundira uwundi muntu kujyana nawe atari Petero na Yohana na mwene nyina Yakobo bashyitse ku nzu y'uwo mukuru w'isinagogi asanga bariko barakoma induru barira baboroga cyane yinjiye arababaza ati niki gitumye mukoma induru murira umwana ntahwereye ariko arasinziriye baramutwenga baramushinyagurira arabakumira bose ajyana se w'umwana na nyina n'abari kumwe nawe yigira haruguru ahikiziga kire afata ukuboko kw'ikiziga arakibarira ati Talisa kumi bisobanurwa ngo gakobwa ndakubariye nti byuka mukobwa acabyuka uwo mwanya aragendagenda kuko yari amaze imyaka 12 avutse baca baratangara cyane arabihanikiriza cyane ngo ntagire umuntu n'umwe abimenya arababarira ngo bamugaburire mu gitabo cy'abami ba mbere igice cya 10 dusomeye 30 umwami w'umugore yaganze Sheba yumvise ingene izina ry'Uhoraho ryahawe Salomo kuba rurangiranwa aza azanywe no kumugendesha ibibazo bigoye nuko ashikiye Yerusalemu agendaniwe n'abantu benshi bisinza afise n'ingamiya ziremetse imibavu n'amazahabu menshi cyane n'utubuyenge tw'igiciro kinini ashitse kwa Salomo amudondorera ibyari mu mutima wiwe byose nuko umwami Salomo amusobanurira ibyo amubajije byose nta kintu na kimwe cyamunaniye ko amusobanurira
and when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon concerning
Reka dusenge
of the Lord she came to prove him with hard questions And she came to Jerusalem with a very great train, with camels that bear spices, very much gold and precious stones. And when she was come to Solomon, she communed with him of all that was in her heart. And Solomon told her all her questions. There was not anything hid from the king which he told her not.
Amen.
Let us pray.
Leka dusenge.
Lord Jesus,
Mwami Yesu, mu gihe dusoma izi nkuru muri Bibiliya, imitima yacu idudubiza umunezero, kuko tuzi yuko uri Imana kandi ntiwigera uhinduka, ntiwigera uhindura ugukora kwawe, ntiwigera uhindura inzira zawe, uguma uri Imana ibihe byose. Kandi dusaba Mana yuko uza kuduha insiguro kino gitondo kuri ibi byanditswe, ushaka ko tumenya ko imitima yacu yomenya ibiri bwina. Mwemu yera ahambaye aze kuza hagati muri twebwe uno munsi, maze amenye ibyiyumviro byacu n'imitima yacu, kandi se hatosigara na kimwe icyo imitima yacu yuzure umunezero igihe tuza kuva ngaha tuza kumera nk'abajya bavuye emaunsi rijya joro. Mbega imitima yacu ntiyagumye igurugumba igihe yavugana natwe, yamari Imana natwe turi abana biwe bashonje bakoranye kino gitondo, kuko handitse umuntu azobeshwaho n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Duhezagire muri iri koraniro hamwe n'abana bacu bose, Mwami, abavuye ku majana no ego ibihumbi by'ibirometero, dusabye yuko mu gihe bajya guha imitima yabyo kuzira ibintu byiza by'igikorane nk'uko tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Igisomwa gitangaje amajambo atatu ayo nshaka kuvuga avuye muri ibi byose wejeje gusoma. Mushobora kuvuga muti ako n'akantu gato y'amajambo atatu mu byo nasomye agace k'ibice bibiri byo muri Bibiliya, ariko jewe nabikoze kubwo kuronka udufatiro bwo gutora aya majambo atatu kwemeza ijambo ryayo. Murabizi hari icyanditswe muri Bibiliya muri Tesalonike wa gatanu ku murongo wa 21, ahanditswe mugerageza byose mugumye ibyiza, igihe ikintu cyose kigeragejwe kizogeragezwa ko ari icyo ukuri cyanke ari icyo kinyoma, kandi iyo hari ijambo ikekeranywe ritegerezwa kugeragezwa gushika uronse ukuri uko ari ko. Kandi rero mu gihe uronse ikiri ukuri havugwa ngo kigumeko mu yandi majambo, gifate ntukire kure, kigumeko mu yandi majambo gifate cyangwa ntukigereranye, kumako kuri kijya kintu cyiza mu gihe cyemejwe ko ari ucyukuri, maze ikintu cyose cyemejwe ko atari icyo ukuri rero kire kure n'ingoga uko ushobora, jya kure yacyo, ntuzigere uguma ku kintu cy'ikinyoma. Rero birashobora ko abakristo b'ukuri, abantu beza, igihe kimwe kimwe baracakira ikintu atari cyo, biyumvira ko ari ukuri. Ariko rero ibi bintu byotegerejwe kugeragezwa nimba ari ukuri cyanke ari ikinyoma, kandi ni ikintu gitwegaca twese nk'uko twiteze kuja mu ijuru igihe Yesu azozira, kandi ni igikorwa cy'umuvugabutumwa igihe kibazo icyo ari cyo cyose cyadutse ko agikemura, hanyuma akakigaragaza imbere y'abantu kugira ngo batahure, kuko atamuntu n'umwe ashaka gusangwa ari umunyamafuti acaki ikintu atari cyo. Rero icyanditswe, kandi Yesu yavuze ati ibyanditswe byose bitegerezwa gushyitswa kugira ngo dushobore kugerageza ibintu byose. hanyuma chakira ningoga canke gumya neza gicakire cyane kandi ntukire kure chakira ningoga ikintu ciza ndibuka kwishure nizi ikintu kimwe kandi benshi muri mwebwe mwizico cigwa igihejeje gukora agapfindo gacagagure urashobora gufata inyishu ukayemeza ukoresheje ikibazo ni bangahe bigeze kubikora mwese atankeka hanyuma ntiwategerezwa gusubira gukekeranya nambi inyishu yawe ariyo canke atariyo inyishu y'agafindo yemejwe n'agafindo kubwibyo urazi ko waronse inyishu y'ukuri nimba inyishu zawe zose kugira canke urupapuro rwawe zemejwe agapfindo kemezwa n'inyishu yemezwa n'agapfindo aho uba wabitoye nta muntu yovuga yuko atari byo utegerezwa kuronka kandi ukoze igikorwa cawe neza kandi mu buryo butomoye n'uburyo byotegerejwe gukogwa kandi inyishu yawe ikemezwa urashobora kwicara urukuzi neza ko uzaronka A kuri cyo kuri ugo rupapuro wubitse kuko byemejwe byemejwe n'agafindo rero hari kandi umwibutsa wa kera uvuga uti byemeze ndabyizera rero bafise leta imwe y'iwacu imwe mu mareta agize igihugu cyacu bafise imvugo mva imisuri binyereke murabona mu yandi majambo binyemeze mva imisuri ariko iyo ntibikora ibihe byose kuko Imana mu gihe cyose yashikije no kugaragaza igikorwa yashizeho kubw'icyo gihe hanyuma ikivugira mu ijambo ryayo kandi igihe cyose ijambo ry'Imana ryemejwe mu gihe benshi barariteye akagere rero byemeze ndabyizera siko biri urashobora gusa kubwira ukwizera mu gihe Imana iguhaye kwizera ukwizera ni ingabire iva ku Mana ntiraba ukugene wo busenga cyane bitegerezwa gufata tegerezwa kugira ukwizera kandi ukwizera kwawe urashobora kuguma mu gihe urumo Kristo mu ijambo ry'Imana ryagaragajwe rero nimwibuka Imana yagabanye ijambo ryayo kuri buri gihe hanyuma avuga ibyoshitse mu gihe kinaka yavuze rero hamwe Mose yoje azanye ubutumwa bwa Noa ntibwokoze hamwe Yesu yoje azanye ubutumwa bwa Mose ntibwokoze canke umuvugisha umwe aje azanye ubutumwa bw'uwundi muvugishwa ntibwokoze ibyokunda ariko biciye mu buvugishwa bwiwe yahishuye ibyiwe byose n'umugambi wiwe kubw'ibyo rero nta jambo na rimwe ryokongerwa kuri bibiliya canke ijambo rimwe rikugwe kuri yo rero hamwe wokwemeza agafindo kawe ukoresheje inyishu yawe ukoresheje agafindo kawe rero n'ukuri utokwemeza inyishu turiko turaronka dukoresheje ijambo ry'iki gihe nimba bibiliya ivuga yuko ibintu binaka bizoshika muri iki gihe iri muri bibiliya kandi bizoshika hanyuma nimba inyishu yawe ugerageza kubwira abantu nimba yemezwa n'igitabo rero n'ukuri n'ukuri atari uko naho siyo rero turabona uyundi kandi mwebwe atankeka mwarabumvise bavuga bati kubona n'ukwizera uwo n'uwundi mwibutsa wa kera duvise ngaha ariko navyo ntibikora ntibikora kuko umuntu arashobora kwicara hanyuma yitegereza ikintu icyo ari cyo cyose kandi ntibakibone ijambo kubona ijambo ry'icyongereza si rirafise insiguro nyinshi zitandukanye muri ryo si kirashobora gusigura amazi menshi kandi kubona birashobora gusigura gutahura kuko byoshobora gusigura kuraba ikintu kandi yo hari gusa amajambo menshi wakoresha ariko mu gihe uvuze yuko kubona ari ukwizera uba wihenze iyo ubitahura ubyizera Yesu yavuze ati iyo umuntu atavyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami mu yandi majambo gutahura umwami kuko umwami ni impwemu yera muri wewe kubw'ibyo tegerezwa gutahura ikiri muri wewe kandi inzira yonyene yo kugitahura ni ukugereranya icyo gikoresha n'icyo Bibiliya ivuga yuko cyo gukoresheje icyo gihe ikibazo cyawe kiba cishura abona kandi rero we ni impwemu yera kubw'ibyo tubona suko bisiko kwizera nshobora kwemeza yuko nkurikije ingingo z'umubiri murabona yuko kubona atari ukwizera sinshobora kubona iri cupa ry'amavuta sinshobora kuribona kuko riri nyuma yanje nyamara mfise urugingo rwo kwiyumviramwo rumbwira ndarifise mu kiganza cyanjye murabona rero sinshobora kuribona ntibishoboka kandi ubu sinshobora kurishikira ntibishoboka kandi yamara ndabyizere iki kubona niko kwizera iki niko kwizera ubu nugaye amaso yanje sinshobora kuribona canke ngo ndaryumve ariko ndagegereye ngashobora kugimotereza guma nizera ko iriri ngaha hariya kubw'ibyo kwizera ni ukumenya rwose ibyizigirwa udakekeranya ngo ntibizoba icemezo si ibyo wabonye wumvirije wakoreye wimotereje canke wumvise urabyizera kandi ukwizera gutegerezwa kuronkaho kuruhukira kandi ikintu icyo ari cyo cyose kinyuranye n'ijambo ry'imana kwizera imana ntigushobora kuronka aho kuruhukira kiretse ari isezerano ry'imana kandi aho rifata igihagararo cyaryo cy'ibihe bidashira ariko imbere y'ibi bihe byose byo gukekeranya n'ibintu twaciyemo kandi tubayemo uyu munsi ibyanyuma bibi muri ibyo byose imbere y'uko gukekeranya kose imana ibandanya neza yemeza yuko amajambo yayo ari ukuri nk'uko yabikoze muri buri gihe cyose kutizera ntiguhagarika imana ntikwizibira ibinda bingene isi ikekeranya biguma ari ibizoshika ukutizera nta kintu na kimwe bikora atari ugucira kw'iteka utizera ukutizera kuzorungika utizera ikuzimu kuzomwaka imihezagiro yose imana yamusezeraniye ariko ntibibuze imana kubandanya neza n'uwizera murabona ukutizera guhagarika imana guhagarika gusa utizera muvuga muti jewe izuba ntirizokwaka ejo nzorihagarika bigerageze murabona ni byiza dushobora kubikora imana yarishize mu rutonde kandi yavuze ko ryotegerezwa kwaka kandi rizobandanya ndyaka nta kindi yavuze ko ryokwatse naho hoba ibicu mu isi yaryo arico riracaka kwa kundi nyene kandi ntushobora guhagarika imana hamwe n'ibyo amenyekanisha gute ijambo ryiwe ku bantu bwa mbere imana yari izi yuko hari kubaho abatizera ubu muraba ubwenge bw'imana yamenye yuko hobayeho abatizera n'ukungene benshi bazoba batizera we kubw'ukumenya imbere urubuto rwatoranijwe kuri buri gihe ubwo nzonyizera ubu nimba uza kuraba ngaho nk'uko igihe cyose kijyana n'ijambo ryiwe ikintu cyose ku gihe nta kintu kizibira imana irabandanya kandi urushinge rugenda neza twibaza igihe rimwe na rimwe ntibiza kugenda neza ariko ntimutinye isaha yiwe iri kugenda neza na neza ku mwanya cyane kandi ikintu cyose kiriko kirakora neza cyane igihe ndaba hirya no hino hanyuma nkabona hano Rix na ba Riketa dufise uno munsi kandi ku mabarabara n'ukungene ibintu byose bishika niyumvira nti ewe mana rindira gato yavuze murabona ati isaha ya ngiri kwiragenda neza na neza ntegerezwa kubashira ku rufatiro rumwe nashyize kuri wa muntu wa mbere kera kandi nagushitse kuri rugero rufatiro nyine rwa rutere kandi rwa rufatiro nyine rwa Wesley kuko murabona icyaha nticyari kizwi nk'uko kiri ubu kandi igihe twaronse ubumenyi bwinshi bugusumba kijya gihe kandi igihe umwansi aza nk'umwuzure mpemu w'imana ahagurutse itegeko ryo kumugwanya murabona kandi uno munsi dufise ubumenyi bwinshi gutahura kwinshi rero inzuzi zo kutizera ziriko ziratemba n'inkomezi ariko imana ihagurutse itegeko ryo kumugwanya ariko mwibuke we ni igihe cyose gituma yashizeho bino bintu bishike yabivuze n'abahanuzi biwe bitaraba kandi igihe umugorotse abona bino bintu bishitswa rero barazi yuko arukure batarabye icyo uwundi muntu wese avuga barazi yuko ariko arukuri tubona ko hariya ndibaza ni mu Batesalonike ba mbere yavuze ati yadutoranirije kugirwa abana ba Yesu Kristo Imana atari kuvuga iti nzobahitamo canke sinzobahitamo ariko mukumenya kwiwe imbere y'igihe yamenye ico ukoze rero mukumenya imbere y'igihe ishobora gushira mu rutonde kandi yakoze ikintu cyose kugira ngo gikore ineza yayo n'ineza yanyu mu itanguriro Imana yabwiye Adamu na Eva ibyoshika igihe batize ijambo ryayo rero yashize iciza ni kibi imbere yabo kandi yavuze ati umunsi muzokirya ko uwo munsi muzopfa kandi Imana yashaka kuvuga neza na neza icyo yavuze yama ibikora ishaka kuvuga ku icyo yavuze Satani yamurongoreye kutagizera kuko Satani ubwiwe ntiyigeze agizera ntagizera ku bw'ibyo yamurongoreye kubyizera kandi aracakura cyo kimwe kandi yigisha abandi cyo kimwe kandi nti bagizera nkuko yakoze Imana yakomeje ihanga ryayo nyuma y'ijambo ryayo uko niko kwigwanirisha konyene sidini ryanyu si niso canke nyoko ibyiza cyane ariko inyuma y'ijambo ry'Imana icyo nico kibanza uwizera arindindiramwo inyuma y'ijambo igihe iyo nzira ntoya yasambogwa hariya hamwe n'akantu gatoya ndibaza namba ari byo cyangwa atari byo ntibyoshoboka kuyumvira kwarinjiye kandi kwataye ikibanza cy'ukwizera barasenywe inzitiro kandi Imana ishise ijambo ryayo irarikora Satani yagerageje kumutuma yizere kutagizera canke kuyumvira ntugire ibihari naryo uvuga uti yemwe ndizeye nta burenganzira ufise Imana ivuze ikintu cyari cyo cyose neza uko yavuze ico ni ikintu cyo gukora uvuga uti yemwe nibaza ariko nta cyumvira ufise kije mureke ivyumviro byanyu muri Kristo bibe muri mwebwe kandi Kristo ni jambo reke ijambo ribe muri mwebwe ayandi majambo yose ari ikinyoma amajambo ya Kristo abukuri abandi baramwizera n'ivyumviro vyiwe byose nkuko yakoze kuyumvira yemwe ni kuki Imana yokora ibi rero ibi si byiza gusa nka bibiri ya habiriya namba binyuranye n'ijambo sivyo rero ikintu cyose umwarimu wese umusiguzi wa bibiliya wese ikintu cyose cyo kwigisha cyangwa cyogerageza kugutuma wizera ikintu cyose gitandukanijwe n'akanyuguti gatoya ku byo bibiliya ibivuga ni inyigisho y'ikinyoma ni Satani ubugira kandi neza na neza nkuko byari bimeze kuri Eva Imana irabandanya neza ntacu bitwaye ico akora icyo Satani akora Imana ibandanye igemeza ko ari ryo uburaba yabwiye Eva haba n'intete ntizopfa uzobunyabwenge ivyo nibyo isi irindiriye iki gihe icyemezo cy'ubumenyi ubwenge bunaka bw'umuntu kandi yavuze ati haba n'intete ntizopfa ariko Imana yavuze ati uzopfa kandi yaravyemeje ko ari byo kandi dushobora kubibona yasatse kuvuga icyari cyo duga ngaha mu mva uzomenya namba ari byo yashaka kuvuga cyane ko atari byo munsi uzokijya ko uwo munsi uzopfa kandi igihe wo duga ngaha maze ugasuzuma umuntu wese ushaka wiga icyari cyo cyose nta muntu yigeze abaha imyaka igihumbi Imana yemeje ko ijambo ryayo ari uko izobikoregeye cyose ariko mwibuke ishitse amasezerano yayo yose y'imihezagiro nkuko ikora mu mivumo yayo kuko bariye ko ujya munsi barapfuye kandi irabemeza yuko bapfuye ujya munsi bariye ko kandi ishitse ijambo ryayo yavutse kubyerekeye imihezagiro yayo isezerano ryose Imana irareshitsa yo ndakunda ibyo utegerezwa guhitamo icyo ushaka imihezagiro yayo mu kwizera cyangwa imivumo yayo mu kuryonona ni wajyonona kandi ukizera uruhande gukonone karagwayo rero uravumwe namba ugizera neza uko ryanditswe kandi ukarigumya rero urahezagiwe kandi byama binyuranye n'ubumenyi byama binyuranye nuko ubumenyi bw'abantu bwerekana ibintu kuko ishitse ijambo ryose byo minimihezagiro yayo n'imivumo yayo igihe abagabo n'abagore bacumura cyane mu gihe cy'isi imbere y'umwuzure bagwanye ijambo ryayo ry'ukuri Adamu na Eva bacumuye ku ijambo ryayo ry'ukuri ariko nurunganwe gose bose babakurikiye batangwe gukora ikintu kimwe yatumye urupfu kuri bo kandi amaherezo haje kuzimangana kuzuye kose ku ikintu cyose ku isi cyatwikirijwe n'amazi cogejwe neza n'amazi rero iyo mana nyene yazanye ukuzimanganya ku kintu cyose ku isi cyatsi cyose kiremwa cyose kiretse ico yabitse kandi yajyanye hejuru y'isi ikintu cyose yasezeranye ko cyo yokoze icyo yagikoze kandi iyo mana nyene yasezeranye amazi kandi yashikije ijambo ryayo iyo mana nyene isezerano muriro kandi zoshitse ijambo ryayo zoshitse ijambo ryayo rero ubu yakoze iki bamenya guti ijambo ryayo kuko uburyo bwayo bwose bwo gukora bwo kwigaragaza ubwayo imbere yuko igira ukuntu na kose canke icurubanza urwari rwo rwose yamirunga ikabana ijambo kandi yama iburira abantu yo ndakunda ibyo rero turashobora kubona neza na neza aho turi hariho ubwoko bwose bw'abakozi b'Imana n'amashyirahamwe mu gihe cya Nowa kandi hariho ubwoko bwose bw'amadini mu gihe cya Nowa kuko Yesu yavuze ati nk'uko byari bimeze mu gihe cya Nowa niko bizoba mu gihe cy'ukuza k'umwana w'umuntu ariko haje kurubuga umuhanuzi kandi yatangiye gukora ikintu kinaka yatangiye kuba ku bwato kandi Imana yarungitse umuhanuzi wayo Nowa kwemeza ko yarungitse ijambo ryayo kandi yababwiye ko hari hagiye kuza uguhonya yuko itazoshobora kwihanganira uburyo bw'uko uko abantu bariko barakora yuko yotegezwa guhonya umuntu yigeze kurema rero ijambo ryaje kumuhanuzi iminsi yose ntiyigeze ihindura mara kigatatu havuze ati ndi Imana kandi simihinduka Nowa yarungiswe ku gihe cy'ubumenyi n'ubutumwa butari ubw'ubumenyi Nowa yarungiswe ku gihe cy'abantu bize n'ubutumwa bw'abantu batize yarungiswe ku gihe cy'ubumenyi mu gihe yari afise ubutumwa bwo kwizera n'isezerano ku gihe cy'ubumenyi none mwoshobora kwizera yuko igihe cy'ubumenyi cyo kwizera ubutumwa butari ubw'ubumenyi igihe gihambaye cy'ubwenge none rero mwokwizera yuko bogira ukwizera mu kintu kinaka cyasa n'ubuhumyi n'ubuhungi neza na neza ku bwenge bw'abantu ariko Imana iminsi yose ikora muri uwo buryo Nowa yari umuhanuzi yagaragajwe n'Uhoraho kandi ni ubutumwa bw'Imana bw'igihe yategerezwa kwizera ibyo abantu bategerezwa kwizera ubutumwa bwiwe amaze kwemezwa n'Uhoraho ko ryari ijambo ry'Imana kandi yari igiye gushyitsa ijambo ryayo ubu nico kimwe uno munsi turi mu gihe cy'iherezo rero abo bantu bategerezwa kuba baramenye murabona ubu murabe Nowa yari kigereranyo cy'abayuda bazocishwa mu mibabaro Enoki yari kigereranyo cy'ubutumwa nyabwo cy'ukwimurwa kw'ishengero kuko Enoki yarazamuwe hanyuma rero umwuzuru uraza kandi bo muri bo umuhanuzi wa mbere Enoki yakuwe mu nzira ku buryo Nowa yashobora kujana n'abiwe Imana yashobora kubandanya na Nowa kandi ubishengero rizojanwa ku buryo Imana ishobora gukora ubugira kandi n'abayuda amasigarira y'abayuda babandi 144 nkuko twabyigishijwe mu byanditswe ngaha ariko imbere y'ico gihe cyose cy'ubwenge no kutizera Imana yemeje ko ijambo ryayo gisezerana na rukure mu kubarungikira umwuzure ubu mwibuke mu gihe cya Nowa ntihari bwigere hagwa imvura ku isi Imana yagira igipfungu cyava ku isi cyo kuhavomera ariko ntihigeze hagwa imvura ariko Nowa yavuze ati hagiye kugwa imvura rero ibyo byari bashobora gufata icyuma cyo gupima maze bakagitunga hejuru mu birere maze bakavuga bati nta bukanye buri hejuru hariya nta mvura iri hariya dushobora kwemeza ko atamvura iri hariya itaravye ibyo ubumenyi bwavuze Imana yavuze yuko hazogwa imvura rero niko biri none Imana yakoze iki ku bwanje igihe bamwe muri bo banyiganyiza isi gato bakayikura mu kibanza cyayo hanyuma igasubiza ubushuhe bw'isi ku bugahindura ubukanye bwazanye gusa ubukanye kandi si yari tiki itekerewe ubwa mbere n'ibirere hejuru hariya n'ubukanye mu kirere bigakoranira hamwe gusa mu kintu cy'igicu nacyo kikamanuka byari ibyo gusa rero uyu munsi tuzi yuko hariho umuriro hari ya hejuru kuko ibyuka biri mu isi kandi bibiri ivuga yuko ijuru n'isi bizovanwaho naho n'induru nyinshi kandi si izo cyongeshwa n'umuriro utongora ku bw'ibyo turazi yuko biri hari ya hejuru rero aricyo kimwe neza nk'uko byari mu gihe cya Nowa kandi ubu mwibuke ubutumwa bw'igihe cya Nowa bwari mu kwizera konyine kandi ntibyemejwe n'ubumenyi ariko iki gihe ubutumwa n'ubujyanye n'ijambo ry'Imana kandi bwemejwe mu buryo bw'ubumenyi. Eliya yaraje ubwa mbere akora ibitangaza atari ukuvuga ubutumwa na kumwe agenda byongeye ava ahantu ajya ahandi akora ibitangaza. Igihe gikurikira yaje mu ishusho ya Yohana Umubatizi yaje adakora ibitangaza avuga ubutumwa gusa hanyuma mu gihe cya gatatu yaje hari byombi ibitangaza no kuvuga ubutumwa murabona murabona uko bimeze mwitegereze kungene kubandanya ibyanditswe bikora rwose ushobora gukoresha umwanya munini kuri ibyo ariko ntitubikora turabireka kuko nibaza ko mwaronse icyiyumviro yakoze muri icyo gihe neza nk'uko yakoze mu bindi bihe byose kandi nk'uko izokora neza nk'uko yasezeranye gukora Imana isezerana ikintu cyose hanyuma ikamanuka maze ikemeza ko ijambo ryayo rukure abo bose bizeye ubwo butumwa bw'icyo gihe barinjira kandi barakizwa niko bizomera mu gihe icyari cyo cyose abo bose batizeye ubutumwa n'intumwa bazohona kandi abo bose bizeye by'ukuri ijambo ry'Imana iki gihe bazojanwa abo bose batizeye ijambo ry'Imana bazohona hamwe n'isi kuko ni ab'isi kandi ikintu cyose kiri mu isi gitegerezwa guhonana n'isi kandi ikindi cyose cyakirijwe mu Mana gitegerezwa kuba mu Mana kandi ntigishobora guhona nzobaho ubugingo budashira kandi nzobazura mu gihe cya nyuma. Ubu mbega indemeshanyo kuri uwizera wese kumenya igihe uri muri Kristo yuko neza nk'uko atagukekeranya Imana ishitse ijambo ryayo kandi honya isi ishitse ijambo ryayo maze ikazura abantu bayo kandi ikabakiza irabyemeza yemeza ijambo ryayo gisezerano ry'ukuri kuri Aburahamu mu gihe ciwe murabe ntibyari by'ubumenyi mu gihe cya Aburahamu ku muntu w'imyaka 100 n'umugore w'imyaka 90 kurabo kuronka umwana bararege bararengeje igihe ariko Aburahamu ntiyashobora kubisigura yongeye yogiye ku muganga maze akavuga ati muganga birashoboka ntibishoboka agiye ku bitaro maze agategura ujya muvyeye kuronka umwana cyangwa icyari cyo cyose coba namba ushaka kubigereranya n'iki gihe uwo mwita umusazi yataye umutwe ariko Imana yavuze kandi Bibiliya yavuze mu Baroma igice cya 4 yuko Aburahamu abonye isezerano ry'Imana ntiyakekeranijwe no kutizera ariko aremeshwa cyane no kwizera aheshwa Imana icyubahiro kuko yari ihanganye nk'ukumubona we atoboneka kandi yarahagijwe agumako ntiyacitse intege kuko yari azadakekeranya ko icyo Imana yasezeranye Imana yashobora kugikora kandi twita abana bayo amen. Ubu numva ndi muri mpwemu murabona iyo mwiyumviriye ibyo gusa yo yarabyemeje nyuma y'imyaka yose yasubije Aburahamu na Sara kuba umugore akiri mutoya kandi yaronse umwana kandi Aburahamu na Sara babaye inyuma y'imyaka 45 Sara yarapfuye kandi Aburahamu yasubiye kurongora amaze kugira imyaka 145 kandi yaronse abandi bahungu indwi iruhande y'abakobwa biwe ge yari yararengeje kubyara yari ngumba nta rubuto yararafise nta buzima bwari busigaye muri we hafi indi myaka 100 imbere yaho amen. Kuki ntiyaravye umubiri wiwe bwite ntiyaravye gupfa kwinda ya Sara yaravye gusa icyo Imana yavuze kandi yamenye ko Imana yo kwemeza icyo yavuze amen. Imana yemeza icyo yavuze ko izokora hagati mu batagira ubumenyi n'abavise ubumenyi n'umukini cyari cyo cyose cyo coba cyose Imana yemeza yuko arebye kure iminsi yose yemeza ijambo ryayo n'ivyukuri ibindi byose nibinyoma. Byongeye yarabyemeje kuri Loti igihe yavuga ati, nambu utavuye muri iki gisagara ngiye kugiturira. Kandi yabwiye Aburahamu, namba yoshobora kuronka abantu icumi yokize ico gisagara. Rero ntiyashobora kuronka abantu icumi, rero yemeje ko ijambo ryayo arokore. Mbega umuriro uvuye hehe? Nta n'umwe ari ngaha muri ibi biyaya, ngaha muri ibi binogo by'ibyondo. Ariko Imana yabivuze, kandi Aburahamu yamenye ko bigiye kuba. Loti yamenye ko byari uko, kandi yahungiye ku musozi. Yasezeranye urubyaro rwiwe kuba kavantara mu gihugu cy'ikinyamahanga, kubonwa nabi n'abantu, kandi bobaye inyambukira urubyaro rwa Aburahamu imyaka 400 mu banyamahanga, abantu b'abanyamahanga. Kandi yashikije ijambo ryayo neza na neza nyine uko yavuze ko yobikoze. Urubyaro rwa Aburahamu rwabaye inyambukira muri Egiputa imyaka 400. Yasezeranye byongeye kubacungura ukuboko kw'inkomezi, ukuboko gukomeye. Niko yacunguje abo bantu kuva mu buja bwa Egiputa, kandi yagumye ku ijambo ryayo. Raba ivyo yategerejwe gukora kugira ngo ijana abo bana muri Egiputa. Byasa naho ikiza cateye cariko kiratera n'ibindi byasa nkabijya. Byari biteye ubwoba ko Yosefu wafatwa nk'uwapfuye na Isaka canke Yakobo se wiwe, cyane Isaka se wiwe. Bambe kuri Yakobo niko byari. Isaka yari sekuru, yari sekuru Yakobo se wiwe. Kwemera yuko umuhungu wiwe bwite yicwa n'ibikoko, ingene byari bigoye kuri Yosefu muto yakomenya yuko rya mwana w'umutindi ari kure y'ihanga ryiwe, yahemukiwe na bene se agatabwa mu bwobo ngo byitwe ko yapfuye. Amaraso y'intama amijagiwe ku mwambaro wiwe, aho bari bishi intama ngo bayige bakamushira ko amaraso, maze bakawushira se wiwe. Kandi bazi ibyose, ariko Yosefu yashobora kwibuka ikintu kimwe, yuko ukuboko k'umwami kwari kuri we. Yarazi yuko yari uwizera, uko bene se bamuhindutse kose ingene atamigenderanire canke ikindi kintu. Yosefu yarazi yuko Imana yogumye ku ijambo ryayo. Igihe yabona ryayerekwa hose bamunamira, yamenye yuko byategerezwa gushika, kuko yariko niko Uhoraho agize. Amen. Sindajwishinga n'ingene bisa naho bitumvikana. Yosefu yarazi yuko kwari ukuri. Uko igikorwa cyari kigoye kose n'ibyo yategerezwa gucamwo, yarazi yuko umunsi umwe bose bokunamye imbere yiwe y'ibirenge byiwe. Yari kubikora gute mu gihe bamwanka? Ariko yarazi yuko Imana yokwemeje ijambo ryayo ko igihe cyose. Ni nako izabikora uyu munsi. Imana izokwemeza ijambo ryayo ko ibyo ubumenyi bwoba buvuga byose ntibishobora kuba. Ingene tuba abize abanyabwenge ngene amashengero yinjiye mu migenzo n'ibindi, Imana izoguma yemeza ko ijambo ryayo arukore. Nimuruhukire neza muri iryo jambo. Ego, Yosefu yari afise byinshi byo gucamwo, ariko kumanuka muri Egiputa, ariko Imana yamusohoye neza na neza nk'uko yabivuze. Ikigereranyo cyiza cyane cy'uyu munsi, yaba twari dufise umwanya wo kubyinjiramo, ndizera ko twamaze imbere aha mu rusengero kubicamwo. Ariko Imana yagumye ku ijambo ryayo, kuko bategerezwa kuguma hariya. Byari bigoye kuri bajya bana b'Abaheburayo hariya mu bana ba Egiputa, abari barahezagiye kandi barahawe ivyamwa byo mu gihugu, kibanza cyiza cya mbere Gosheni, kugira ngo babone yuko bategerezwa guhinduka abaja. Nabo bavyeyi bategerezwa gushira ku maboko y'umusoda umunyegiputa urubyaro rwo mu nda yabo. Akana kabo gatoya gakundwa no kumubona ahagaze hariya agafata imbugita nini akagatama mura no kugaterera hasi akagaburira ingona. Rero cyari ikintu kigoye kuri bo gutegerezwa guca muri ibyo. Ariko umunsi umwe urubyaro rwaturanijwe rwaravutse, umwana yari umwana w'ukuri. Hariho ikintu kinaka caboneka nkaho kidasanzwe kuri we. Hari inyuma y'ubugaragwa, umunsi umwe Muhemu Yera yaramanutse mu ishusho y'inkingi y'umuriro, afata icyicaro mu gisagara, maze avuga ati, narumvise imiborogo y'ihanga ryanje, kandi nibutse isezerano ryanjye rero igihe cy'ugucungura kiri hafi kandi ndakurungitse hariya kugira ngo ubikore hamwe n'inkoni mu kiganza ciwe umukenyezi wiwe ku nyumbu ku nyumbu umwana ku bibero byiwe yarabikoze n'inkomezi z'Imana mushobora byose kintu gitwengeje gusumba ibindi inkoni hetami yokoriki ku macumu ibihumbi cumi ariko murabona Imana iri muri byo bivana naho ijambo ryayo riri Mose yari afise ijambo ryayo Farawo yari afise amacumu Mose yari afise ijambo ibyo yari akeneye kumenya byose byari jambo ibyo nibyo ukeneye gusa uno munsi se icyangombwa kivuye mu ishengero rinaka ntukeneye ubwizigirwa bw'idini rinaka ukeneye ijambo kugira ngo ujane naryo mu izamurwa ntukeneye ubwizigirwa bunaka ntukeneye kahise karekare k'ishuri rinaka kugira ngo ukire indwara iki gitondo ukeneye kwemera ijambo ivyo birahagije ntukeneye ijambo ry'umuganga namba umuganga avuze ko yakoze byo ashobora gukora byose ivyo nibyo gusa ashobora gukora yavuze ko ufise kansere ikivyimba ugiye guhuma uri igipfamatwi uri kiragi icyo ari cyo cyose ivyo ntacyo bitwaye iyo uba woshobora gutwara rijya jambo kuri rijya sezerano rya kijya gisaka cyako hariya amwe ikintu kinaka kigiye kuba Imana izakwemeza ijambo ryayo ko ariryo igihe cyose ryakiriwe mu butaka bwiza icyo nicyo mukeneye ijambo ryayo iraryemeza irarishitsa ushobora kuba uzi neza yuko ari ukuri yemeza ijambo ryayo igihe cyose mu buryo budasanzwe rwose ariko iminsi yose ibikora mu buryo bumwe murabona yakoze iki mu minsi ya Nowa igihe yari yiteguye gucungura amasigarira y'abarungikiye Nowa umuhanuzi yarungitse Nowa ikimenyetso kandi rero murabe igihe aza gucungura abana ba Isirayeli yakoze iki bwa buryo bwiwe nyene arungika umuhanuzi wayo afise ijambo ibimenyetso n'ibitangaza ku ijambo ryasezeranywe irabishingira ko ari ukuri neza na neza Isirayeli yagize urugendo rwayo ijya mu gihugu cyasezeranye kuko babyizeye kandi mu rugendo rwo mu bugaragwa harageze igihe banka kumvira umuhanuzi bamaze kubona ijambo rigaragajwe cyane umugeni yavuye mu murongo murazi ico ndiko ndavuga muri rya yerekwa murabona yavuye mu murongo hariho umwe yashikanye yitwa Yosua na Kalebo kandi bizeye ijambo ry'isezerano ry'ukuri batarabye uko ibintu byari bimeze rabige bashiki Kadeshi Barunea Mose yarungitse umwe muri buri mujyango kugira ngo baje gutata igihugu barabe inzira bari gucamwo mu kwinjira kandi yarungitse umugabisha wiwe Yosua yari umuhanuzi rero yarungitse umuhanuzi muto ya munsi ya Mose kandi Yosua yumvira Mose hanyuma baramurungika rero yavuze ati genda hariya maze utate icyo gihugu kandi uwo mugabisha yaragiye maze atora umugabo umwe muri buri mujyango hanyuma baragenda yafashe Kalebu mugenzi wiwe wa hafi kuko yari azi ko Kalebu yizera baragiye mu gihugu cy'isezeranyo maze bagaruka bafise imizabibu guterugwa n'abagabo babiri yemwe ubu avuga ati kugira ngo Isirayeli ize ironke icyemezo imbere y'uko binjira mu isezerano yaba bazogira icyemezo y'uko Imana yavuze ko ari igihugu cyiza kandi cyuzuye amata n'ubuki ni igihugu kinini ni igihugu cyiza rero yo tungurusumu zose zishaje igitunguru cy'amababi n'ibindi byose mufise hano muri Egiputa ubu tubajanye mu gihugu gitemba amata n'ubuki birashoboka ko mutigeze muhonja kimwe muri byo yaba amata cyangwa ubuki hariya hepfo muri Egiputa muri iyi myaka yose babahagusa ingaburo y'abaja baba hagusa ingaburo y'abaja ariko ubu mugiye muri iki gihugu rero igihe neza bashika ahantu urugendo hafi rw'umunsi umwe Kadeshi Barunea aho intebe ikomeye y'urubanza y'isi yari bahagaze munsi y'ibigazi hariya amasoko maze bashinga amahema yavuze ati rero kugira ngo umenyeshe abantu uraba ukungena ari icyemezo cyuzuye nyacyo icyemezo cyuzuye kungena Imana yabikoze nk'uko ibikora uyu munsi yavuze ati rero Imana yavuze ati igihugu ni kinini rero imbere yuko mujayo ndashaka ko mubona ko igihugu ari kinini. Genda rero munzanire icyemezo kimwe cy'igihugu hanyuma ucereka abantu. Rero baragiye hariya kandi rero igihe cyose iyo uja kugarukana icyemezo mu Rwanda, umurwanizi yitambika mu nzira igihe bamwe muri abo bagenzi boba baraba hejuru bakabona ibyo bigabitanyo bikomeye by'ikana. Niyo mana we bavuze bati ntidushobora kubikora, ariko bagarukanye icyemezo ko igihugu cyari kihare. Ntibari barongowe nabi, Imana yariko iremeza ijambo ryayo kuri bo imbere yuko baninjira muri icyo gihugu. Mbega ntiwomubona uyu munsi ko hamwe mwotwara ibirometero 1000 kugira ngo mwumve ijambo mukaraga ukungene ryemezwa kandi rikomezwa? Ari icyemezo ko ari igihugu kininiya. Murashobora kubona igitutu cy'umugabo aryamye ariko yicwa na kansera. Nukire hamwe twobona majambo y'Imana yavuze ko azobaho muri iki gihe, ariko aremezwa n'icyemezo ko ishitse ijambo ryayo. Hariho igihugu kininiya nambo ubuzima bwanjye busa n'ubuheze. Hanyuma Imana ikamanuka ikongera ikaburokora ubugira, kandi ibyo byerekana ko hari icyemezo cy'ubugingo budashira. Yemwe bwa mbere ntimwashobora gutumbera urugi rw'iryo shengero, ubu mutonze umurongo kugira ngo mwinjireyo. N'icyemezo Imana ishitse ijambo ryayo kandi iragemeza kuri mwebwe uko ari ukuri. Gutwara ibirometero 1000 naje hano mu gitondo maze ndabaho hanze, hanyuma mbona abo bantu bagaburira abana babo mu macupa ya Coca-Cola ubuyi bukeya nk'isaha 11 zo mu gitondo bicaye kuri iyo mbuga. Niyumviriye nti Mana noba ndi indyadya yo hasi cyane ku isi, hamwe noreka abo bantu bakagira ubwo rugendo rwose, hanyuma nkababwira ikintu kitaricyo. Ariko ndabumvira impuhwe, umutima wanjye urabiyumvira, barashonje kandi baranyotewe. Imana fasha mwami kubabwira ukuri canke nkure kuri iyi si, reka mbwira aba bantu kuri. Numfashe rero Mana, navuze nti wewe umfashe ukuboko maze umenyeshe ukuri, hanyuma ubishigikire, ubishigikize icyemezo ko ibyo navuze ari ukuri, kugira ngo bazomenye ko ari ukuri. Tuwemere ko abo bantu bahenda. Oya, ese ukungena umutima wanjye ukunda ibintu nk'ibyo, kubona abantu buzuye ukwizera? Nibaza ko Yosuwa yiyumviriye ikintu kimwe ujya munsi gihe yabakoraniriza hamwe, yabonye bamesura impunzu zabo kandi bitegurira umunsi ugira gatatu. Yego, yaravyemeje. None Yosuwa yavuze iki igihe bavuga bati yo ntidushobora kubikora? Ntidushobora gusa kubikora, tuzotegerezwa kuva mu idini ryacu turakabonye. Murabona ntitwashobora kubikora, rero ntidushobora gusa gukora ibi kuko ntibyumvikana. Kandi igihe Yosuwa yabarongorera hariya hari mu kwezi kwandamukiza, igihe amazi yaba yuzuye kandi Yorodani rwahakwa kwaguka nk'uruzi. Oyo, byaboneka nk'uko Imana yakoze ikosa irengeye. Murazi rimwe na rimwe uragwara amazi ukavuguti yemwe ndi umukristo, Imana yakoze ikosa yandetse ndagwara kandi ndi umukristo. Mbega ntimutahura ko Bibiliya yavuze yuko byose bifataniriza hamwe kuzana ibyiza bakunda Imana? Aho Yosuwa yabarongorera hariya rero Yorodani waramanutse rwose, urashobora kujabuka ahantu nka hose kiretse uguye ku kinogo cy'amazi aho ari rurerure. Urashobora ahantu hatoya hajabukira n'ibindi bintu ku nkombe aho yariko yari iri. Yemwe yemwe, ushobora kurujabuka n'amaguru ntirurenga cyane hejuru y'igitsinsiri, worujabuka gusa mu ijipe gutwara nkuru nk'ukugendako kujabuka n'amaguru canke icyo ari cyo cyose. Ariko yabarongoreye hariya mu kwezi kwandamukiza igihugu cyari gitewe hariya n'umwuzuru urenga hafi kilometero n'igice. Nkumbura amazi yari afise uburebure umanuka bw'isantimetero 90 canke 120 hariya kandi yavuze ati ku munsi ubwira gatatu tuzojabukaha imana niko yavuze kuraneza abantu hamwe maze ubeze kuko umunsi ubwira gatatu muzojabuka Yorodani murabona ukunge ni imana ireka ico kintu kigashika neza kubikora reka ba neza kugira ngo ikuremwe umugwi wayo bikoze iki bariyemeje kandi bariteguye atakuraba uko uburebure umanuka bwangana n'ukungene hari huze ibyondo n'ukungene umurindi w'amazi wari umeze murabona bari bazi ko Imana yokwemeje ijambo ryayo iki ntacyo bitwaye ukungene wogereranye na Yorodani ntacyo bitwaye by'urimo uko bimeze ushobora kugumya gusa iyo sezerano ry'Imana mu mutima wawe Imana izogemeza yuko ari ryo ego irabikora kandi uko ibintu bimeze ntibihagarika iracyakora cyo kimwe nuko yabikoze ico gihera aba ni mubizera bayo yemezamwo ijambo ryayo ishobora kwemeza gusa ijambo ryayo atari mubatizera ni mubizera bonyene ishobora kwemeza ijambo ryayo ntacyo bitwaye kumwene abandi bitirira ko ari bo yo ndizera mwene data murabona namba wize Imana izokwemeza ko ari byo kuko turitegereza tukabona abo bandi tuvuga gute none murabona ni mubizera bukuri igaragariza ijambo ryayo atari muri abo bavuga ko bizeye ariko abo bizeye by'ukuri ni mu bana bayo bizeye igaragaza ijambo ryayo rero yari ifise abizera ibyimbugwa bya kera byari byarapfuye batizera bavuze bati ntitwoshobora ku gifata yarabaretse barahora kuki umwe wese muri bo kiretse abizera ni bande basigaye Mose yari yajanye mu bwiza kandi abatizera bari ba koneye mu bugaragwa rero aba bara abana babo babiri gusa nibo bajabutse kandi barabizera Yosuwa na Karebo barabizera abo nibo bajabutse niyo nzira yonye n'Imana ishobora kubikora ni mu bana bayo bizera muravyizera ni byiza bizera bayo nibo bakoze ibyo yarabakoresheje kugira bajabuke murabona ubu ndashaka ko mwitegereza niko abikora igihe cyose abikora igihe cyose mu nzira imwe ategereza gufata abizera hanyuma rero kugira bizera bahure n'iryo jambo ategerezwa kuri turaneza ico gihe murabona ategerezwa gutoranya iki kintu kugira kibe hari yamaze gihure n'ibibazo byo muri ico gihe mwarabiravye mwarabitahuye mwarabimenye mwarabibonye murabitahura ibyo nibyo biri ko birajikobo yarabitoranije bimukumenya kwayo mbere igihe yatoranya muri Maraki kane bitegerezwa gushika igihe aza amaze gutoranya ikintu cyari cyo cyose kukiba ku ijambo ryayo ategerezwa kwemeza ijambo ryayo uko igihe atoranije ikintu kinaka gushika hanyuma akavuga yuko kizoshika arazi ko ugo rubuto ruzoba hariya neza muri ico gihe yatoranije umugeni agiye kuba hariya hagiye kuba izamugwa agiye kuba hariya abitoranya kubwo kumenya kwayo imbere yuko biba murabona nta kintu na kimwe kizobihagarika igihe Imana yabwira iti ubu ndabaye isezerano n'igihugu isezerano nabwiye sogokuru wa Nyaburahamu ko abana biwe bazoba nyamukira hariya hepfo imyaka 800 rero Mose yavuze ati ndumuvugishwa n'Imana uhoraho rero nimwitegereze hanyuma murabe ivyo muzovugishwa n'ibyashika rero muzomenya ko narungitse ntwe n'uhoraho kuko muzi ku Imana yabibabwiye kera rero ubu namba mvugishijwe ibihanyuma bigashika maze biriya hanyuma bikaba n'ibihanyuma bikaba gecho skonyene rero muzomenya ko narungitswe n'uhoraho kibabwira rero hari igihugu cy'isezerano Imana yasezeraniye murabona kandi Imana yarasezeranye iki gihugu ubu ni igihugu cyiza gitemba amata n'ubuki ni mu kirindire kandi gihe bagenda mu bugaragwa aho bategerezwa guca kubatwara mu bugaragwa aho Imana yamubwiye kubagarakana ku musozi Sinai nuko Imana iramanuka imbere y'Abisirayeli bose n'inkingi y'umuriro hanyuma yemeza ibyo Mose yari yaravuze yari hariya yemeza ko byarukuri yemeza Mose hariya Mose yavuze yuko nari kuri uyu musozi nagaragaye kuri we mu ishusho y'igisaka cya kumuriro hanyuma ubu natumye umusozi wose wa kumuriro bavuze bati nibyo Imana nivuge Mose navuge turahora yavuze ati sinzosubira gukora ibi kandi nzobahagurukiriza umuhanuzi azovuga nabo mu izina ryanje rero ibyo nibyo yakoze neza na neza kungene ikorera mu ijambo ryayo nimwitegereze rero bamwe batizeye mu nyuma baregereye igihugu batizeye ubu mwebwe muriko murandika mwandika Abaheburayo 6 neza hano ahavuga hati kuko abamaze kwakirwa n'umuco bagatamira ingabire iva mu ijuru bagasangira mpemu yera maze bakagwa abantu ntibishobora gusubira kubahindura basha ngo bihane kuko bongera kwibambira umwami Imana bakamutetereza hibonekeza ntibishoboka ko bacungurwa murabona neza nk'uko bidakunda ko bajabukira muri kijya gihugu cisezerano abantu baraza kugeza ku mubatizo wa mpemu yera bazoza neza na neza ku ijambo bazoza bavuye mu madini yose n'amashengero yose ni katekisimu zose n'ibintu byose ari kigiye bashitse kuri iryo jambo uwo murongo wo kubajabuka wo kujabuka bavuga bati yo sinzi kubyerekeye iryo shengero ryanje ntiryigisha muri iyo nzira sindaje ushinga n'icyo ishengero ryawe ryigisha bibiri ivuga ko iyo niyo nzira hanyuma ukavuga uti ni gute menya ko ari ukuri abyemeza aranabigaragaza rero bibiliya icyo gihe yavuze iti hariho igihugu cyiza hariya kandi cyuzuye amata n'ubuki n'izahabu nziza n'amakomamanga kandi yo ni ahantu n'igihugu cyiza n'ahantu heza yemwe bavuze bati rero bamwe muri mwebwe muruguruke hanyuma mucitegereze hama mugaruke kugira duhumurize aba bantu tugiye kujabuka ubu nimba muvyizera mwese yemwe baciye bagenda hariya hanyuma ngaha baragarutse yo babiri muri bo basemerera gusa bati yemwe Imana ishimwe twakibonye yo ni cyiza nta kintu kimeze nkacu abandi muri 10 baragaze bakikuje bavuga bati yo oya 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 nidushobora kubikora nibangahe bambutse abo babiri nibyo abo babiri kuko bari bazi uko Imana yoshikije ijambo ryayo neza mwitegereze nta kurenga inkombe kwa Yorodani oya mugenzi nta mwuzurire wa Yorodani canke nta bigatanya by'ikanani byo shoboye kubahagarika Imana yashikije ijambo ryayo kuba rimeze uko yabashikanye neza mu gihugu azongera kubikora ubugira kandi yego mugenze mu masezerano y'iki gihe igaragaza ijambo ryayo atakimu rajishinga aragaragaza ijambo ryiwe yagaritse akanwa k'intambwe zajya abantu igihe kimwe kugira agaragaze ku ijambo ryiwe arokore kugira arokore umubwishwa Daniyeli kandi izo ntambwe zaguma zidya inyama z'abantu kandi basonzesheje izo ntambwe kugira hagize umuntu agwamo hariya canke umwana canke icari cyo cyose baterera hariya cari gihano cyo gupfa izo ntambwe zobatabaguye umugu w'intambwe zishonje kandi bafashe uyu muvugishwa yari afise ijambo ry'umwami ku bw'abana ba Isirayeli we yari yaravugishijwe ko bogiye muri ico kibanza kandi nawe yari bamwe nabo ariko Imana ntiyareberemo yashaka kugaragaza ijambo ryayo ko yashoboye gucungura hanyuma basonzesheje izo ntambwe hanyuma baterera uwo muvugisha umwe hanyuma ziramwirukira nk'uko ya nkingi y'umuriro yahagaze hariya kandi igikoko cyose kiratinya umuriro rya nkingi y'umuriro ihagaze hariya intambwe zaciye ziryama hasi yashikije ijambo ryayo uko yamye jo niko akiri uno munsi no mu bihe bidashira Imana ishitse ijambo ryayo irarigaragaza irarigaragaza uko rero yakuye ubushuhe mu kibengebenge cy'umuriro w'itanure kugira ngo agaragaze yuko ijambo ryiwe kwari ukuri yuko yashobora kumukura mu muriro muri izo mbeya aho abo bana bari batawemo kandi bagumyemo umwanya muremure mu gihe n'umuntu yabatayemo ubushuhe burenze bwitanure bwishe abasoda bahambaye babarongoreramwo kandi Imana yaretse umucanwa wake ariko yawukuyemo ubushuhe igaragaza hamwe mwemangira azokwemangira mwemangira yemwe atankeka ahizisa yemwe baruguruye umuryango hanyuma avuga bati yemwe mwashizemwo bangaye uko bibori kose bati turabona batatu twashizemwo yavuze ati harimo bane kandi umwe muri bo asa n'umwana w'Imana murabona igaragara kuki we ni jambo hanyuma bavuze bati Imana irashobora kudukura muri iyo tanure yakumuriro ariko hamwe n'ibyo nta gishushanyo tuza kunamira kuko kwemanga ijambo gishushanyo icyo cyose kijanye n'ikidini cyakure yacu Imana izokwemangira izokura ubushuhe mu marushwa azokura ubuzima muri kanseri azokuraho azokora icyari cyo cyose we ni Imana mwemangire azokwemangira aremeza ku ijambo ry'iwarukure ibihe byose yakuye ubushuhe n'urubeya yugaye akanwa k'intare n'ibindi ngiki ikindi kintu Imana yakoze kugira yerekane ko ari Imana umuntu yaragiye hanyuma hariya mu bugaragwa igihe bironderera ubumenyi bigira abantu bahambaye bari bafise umuguru witwa abafarisayo basadukaya abaherodiya n'ibindi byinshi kandi bari abantu bahambaye bagirana abaherezi umwe hanyuma wundi kandi bakoze ibintu bihambaye nk'uko bari abaherezi bakuru n'abantu bubahwa n'abatware n'ibindi ariko Imana hagati y'ibyo byose yahagurukije umuvugishwa nawe umwana w'umuherezi yagiye mu bugaragwa afise imyaka 9 ntashobora gusoma izina ryiwe naho indome zaryo zabayizi ngana nikiduga gikwegana yemwe n'ukuri yabikoze yari umuvugishwa n'Imana hamwe yari kwigishirizwa ubumenyi bwa se nkumbure yari kuba umufarisayo cyangwa umusadukayo cyangwa umwe muri iyo megwe ariko yari afise igikorwa kidasanzwe ico naco cari uko kumenyekanisha Mesiya kuki Imana yashikije ijambo ryayo irarigaragaza ijwi ry'ubusemerera muri seminaire ehe nararonse urupapuro rwanje rw'ubudogiti ico cobaye mu kirangaminsi c'amasabukuru y'abakenyezi ca kera ariko si ku ijambo ry'Imana yavuze ati ijwi ry'ubusemerera mu bugaragwa ati nimutegure inzira y'Uhoraho musenere Imana na yacu inzira y'iroro mbega yariko irategura inzira y'ijambo kiriya gihe kugira iryo jambo rigaragare haleluya mbega ntimubibona mu bitutu hagarika ngaha umunota umwe mu minsi iherezo hategerezwa kubaho ikibanza cyategurira ijambo kugira ngo rigaragare kandi ubutubayeho mu bintu bigaragaza isi nshasha amen umwana w'umuntu igikorwa cya Yohani atarafise amashure ataka incari cyo cyose yagumye mu bugaragwa ubutumwa bwiwe bwari ibwingero incabiti igerekerenejwe ibitsina by'ibiti nibyo yabonye yatemesheje incabiti yatora ibishaka shaka yatsumucanwa ngo aturire ibiti byiwe yo narubyaro rw'inzokamwe ivyo nivyo yabonye ikintu ca mbere kibi mu kibira kubwiwe n'ishamba yari inzoka yavuze ati mwarubyaro rw'inzokamwe ninde yababuriye guhunga uburake bugira buze kimutangure kuvuga muti turabuyu turaburiya turabiki Imana irashobora gukurira Aburahamu abana muri aya mabuye icabiti igenekerejwe ku bitsina by'ibiti kandi igiti cyose gitama imbuto nziza ni ibiki akora mu bugaragwa mu gihe bitazo kimuzanira gusa ibihori n'ibindi bintu aragikata no kugiturira murabona azokuraniriza uburo mu kigega ariko gwamfu azorutirira mu muriro utazima umuntu nk'uwo atamwambaro w'ubusenyeri yambaye atari nkofero y'umusenyeri yambaye murabona yaje akenyeye urusato rw'intama yizingiye ko n'akantu k'urusato k'ingamiya yaje afise ubwanwa bwo hejuru n'imishatsi imwuzuye hose nk'uko avuga ati incabiti igerekerejwe ku bitsina by'ibiti amen yaje yiyere mera kuki ryari ijambo ry'Imana ryari ko riragaragara Imana ishobora gukura muri aya mabuye Imana yabisezeranye ndarungitse intumwa yanje imbere yanje si umuntu asenga cyane si umunyabwenge cyane icyemezo cy'ijambo ry'Imana Imana yari ko irashitse ijambo ryayo murabona si umunyabwenge namba ariko avugishwa n'Imana yaje mu izina ry'Uhoraho ni kuki yabikoze kugira agaragaze bavuze ijambo ryiwe rero abo baherezi bavuze bati rero turazi yuko hariho uzoza mu minsi y'iherezo rero tuzoshyira umuhungu wese dufise mu ishuri hanyuma tubyitegurire umwe wese muri mwebwe bahungu mutegerezwa kuba mufise amashuri yisumbuye mutegerezwa kwinjira hano nta nkeka ko azoza mu rubyaro azoza mu nzira y'abarewe kuko ariho abaherezi bava ubuherezi buva ariko ntiyari umuherezi yari umuhanuzi kandi ibyo ni byo Imana yahisemo ntategerezwa kuva mu idini runaka cyangwa mu rubyaro runaka ni uguhitamo kw'Imana kubwo gutoranywa kumenya imbere y'igihe aza aciye mu nzira z'Imana zo guhitamo rero ntibari kumwizera kuko ataje mu buryo bari bakoze bibaza ko azozamwa ibyo birashobora gusubira kuba murabizi kenshi biraba ariko turabona ko yaje mu nzira Imana yakoze kugira ngo yemeze ijambo ryayo itegereze yatumye inkumi isama kugira ngo yemeze ijambo ryayo Yesaya 9 ku murongo wa 6 turabona yuko kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu rero turabona ko yari yavuze yuko inkumi izotegerezwa gusama kandi Imana yatumye inkumi isama niki kugira ngo yemeze ijambo ryayo ubu nimwumvirize iminota mike gusa duhava duheza yatumye inkumi isama kugira ngo yemeze ijambo ryayo ibyo neza na neza byari byakubise abanyabwenge bose kugenda ibyo mwabyumvise si byo rabisi iravumwe isi yose iravumwe kubera icyaha cya Adamu ariko igihe uru rubuto rutoya rero umugore nta afise urubuto afise umurima urubuto rubamwo si urubuto kubera yuko atakabuto karimwo akabuto gategerezwa urubuto rutegerezwa kugira ubuzima muri rwo asangwa atago rufise ni igikoresho gusa ubuzima burimwo rero urubuto ruri mu mugabo nicyo gituma urubuto rw'inzoka rwategerezwa kuba umugore murabona kuko ntigwari urubuto rw'Imana ibyo turabizi bandanya arindira gushikaho muzoro nk'iki gitabo hanyuma mukagisoma hanyuma rero muzobona canke ndabereke gusa biciye mu bya ndiswe kugurure gusa icyo kintu cyose nka kurya kumubatizo w'amazi mu izina ryiwe turaba uko bimeze Imana ntiyigera yihenda yamiri mukuri naho utoshobora kubitahura byizera uko biri kose murabona gusa n'ukuri neza na neza rero ubu turabona ko yavuze ibi yatumye ibi bibaho rero igihe uru rubuto rutoya atamugabo gwi njira mu rigi ritoya mu murima yari yaremye rero ngo rubuto rutoya kabuto gatoya ninjiye muri gihanyuma umurizo mutoya uranyiganyega hano maze rugatangura gukura karemangingo ku karemangingo rubeshwaho n'ubuzima bwa nyina mubiri wiwe kandi niho arugaburira biciye maraso yiwe rero turabona ubu arugaburira si amaraso yarwo amaraso yiwe oya birufise agace na kamwe kamaraso ya nyina ariko kugaburirwa n'ibintu bya vitamine biva kuri nyina ariko si amaraso yiwe byose bihambiriwe mu muzingo wa maraso yiwe kugira arurinde guhungabana n'ibintu nk'ibyo n'amazi ariko si agace na kamwe k'amaraso ya nyina umubyeyi arashobora kuba ariko aricwa n'igitunu hanyuma akabyara umwana ntashobora kuri kuyirwa kubera yuko igitunu ari umugera uzanana mu maraso ariko we arashobora igitunu ntikiragwa intege nke aragwa ariko igitunu suko kuko gitegerezwa gufata impumu za nyina hanyuma zikandura umugera murabona imbere yuko bishoboka umwana aridegembya rwose iyo avutse kuko nta maraso ya nyina rero turabona ko Imana yinjiye muri aka karemangingo gatoya murabona hanyuma itangira gukuza uturemangingo ikwega kamwe ka vitamine ya nyina n'ibintu afungura rero imaze gukura bikwiye kugira ngo ifungurire ubwayo itangira gufungura none ibyo nibiki ni ivugisi uzako hanyuma ugatera ubuzima n'ubuzima bw'igikoko n'ibindi kandi mu gihe tangwe gufungura ifi n'umukate n'ibindi n'ibindi bitangura gukuza uturemangingo. Hanyuma rero bimaze gukura byuzuye ku myaka 30 yarabatijwe yumviye Yohana ahepfo canke yumviye Imana mu mazi hanyuma aragenda. Hama byagenze bite? Inuma ikaba yari Imana imanuka ivuye mu ijuru n'ijwi rivuga rite: uyu ni we mwana wanje nkunda akampimbara. Yaje gukora iki? Gucungura icyo cyese. Yari itanguriro ry'ibiremwa by'Imana. Kubera yuko Imana ntabwo ari icyaremwe muri Kristo gusa, ni icyaremwe kuko Imana ihoraho kandi ni impwemu, kandi impwemu ntiyaremwe. We yari itanguriro ry'ibyaremwe by'Imana, kandi Imana yacunguye umubere. Murabona igihe yamanuka, uyu ni we mwana wanje nkunda akampimbara. Rero we Imana yururutse inyuma yo guca muri ibi, kandi ubu mwana wese mwebwe mujya kandi mwavutse kuvuka gusanzwe ko guhuza ibitsina uku. Mwaje rero igihe hageze umwanya mujya mu mubatizo w'amazi, hanyuma mubatizo wa muhemu yera, hanyuma muhemu yera araza ku mubatizo w'umuriro no kwishuza kino cyaremwe kujya nyene ya mugiriye. Muhemu yera ni Imana, ni ya muhemu nyene murabona yururuka hanyuma ikishuzo n'umubiri ku bwizuka, kandi we yazutse kubw'ukudaharurirwa icyaha. Bose abo Data yampaye bazoba, nta n'umwe azotakara. Nzomuzura ku munsi wa nyuma, nta mushatsi n'umwe wo ku mutwe uzohera. Iryo niryo tanguriro ry'ukurema kw'Imana. Iyi ni ukubandanya k'ukurema kw'Imana, hanyuma si yo sitegerezwa kubatizwa. Hanyuma rero muhemu yera aze muri kino gisagara kuba ku isi, kandi rya hema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi ibana nabo. Imana yashinze ihema ku isi, kino gikorwa cyose cy'agakiza kidaharurirwa icyaha kwezwa umubatizo na muhemu yera, bimwe n'uko byari icyo gihe. Rero murabe yatumye ino nkumi gutwara inda, kandi ni muri ibi yabyaye umwana atamenye umugabo. Ibi byazazaniye abanyabwenge ibihe byose, biracyabazazaniye. Birashoboka ko batwenze Yesaya igihe yavuze, kandi yavuze ino nkumi izotwara inda. Ibyo byoshoboka bite? Niyumvira Yesaya kuzazane ku gihe yumvise Imana ivuga iti: nzobaha ikimenyetso gihambaye, nzobaha ikimenyetso gihoraho, inkumi izotwara inda. Uwe yabonye hagati mu bantu abantu biwe umuhanuzi yemejwe n'Imana ubu gihe yasohotse hanze imbere ya baganga no kubandanya no kuvuga uti: inkumi zotwara inda. Murabona ntibyari bwigere biba kuva ku gihe cy'itanguriro kubandanya igihe Imana yaremye umuntu wiwe wa mbere. Ariko ngaha ubujya mugore ari ngaha ku isi azotwara inda. Kwiyumvirira gusa mu buryo busanzwe ni ikintu ujya muhanuzi yarayazazaniwe, ariko yamenye ko Imana izoguma ijambo ryayo izobigaragaza. Nibaza umuryango wose w'Abaheburayo wateguye umukobwa wabo mutoya kuronka uno mwana. Na murabona wamuguriye ibirato birebire canke icyo ari cyo cyose bamara utuntu twitwa tubereye no kwitegura kubw'umwana yagiraze. Haciye urunganwe rwinshi, ariko Imana yashyikije ijambo ryayo. Inkumi yararwaye inda kandi yabyaye umwana. Byerekana yuko ijambo ry'umuhanuzi wiwe kwari ukuri, yama iri hafi yawo. Uno mwana w'inkumi yari ijambo ryagaragajwe ubu Uwera Yohani rimwe. Nimba mushaka gusoma Uwera Yohani rimwe, uno muhanuzi nawe ariko uno mwana w'inkumi yari ijambo ryagaragajwe itanguro ry'ukuremwa kw'Imana. Ubu isi yose ni ukuremwa kw'Imana, ariko yaratakaye. Murabona hama we acungura ino si, kandi igice cy'isi, kandi abacungura kubwa yanzira nyene abacunguza mwisi yose. Murabona ubu uno mwana w'inkumi yari ijambo ryagaragajwe mbere na mbere. Jambo yariho, jambo yari hamwe n'Imana, nawe jambo yari Imana, kandi jambo yambaye umubiri aba hagati muri twebwe. Satani yagerageje inzira zose kugira ngo we ntiyubahirize ibi. Satani yagerageje kumugira ntivyubahirize. Yagerageje kugira ngo yakire ubwami atabaye. Yagerageje kugira ngo we abifate atagakiza. mu gihe yari integuro y'Imana mu itongo rya Eden igihe yishe umwagazi kugira ngo kubw'amaraso gusa yobwakiriye mbere yamwemereye ubwami bwose bwo ku isi nimba yari kuwutora mwiyumvire gusa ibyo iryo sezerano imutahura abagenzi banje nkunda bigiciro kuri uyu munota yuko Satani aguha isezerano azokugira umwe mu bakozi b'Imana mwishira hamwe azoguha intebe y'imbere muri buri shengero kandi akugira umudiakoni azokora ikintu cyose ni waja kure gusa yiri jambo ubu murabe akora buri amuha isi n'ubwami bwose yoshobora kubifata yariko aragerageza kumutuma yica rijya jambo kuko yarazi ko yari amufise hariya nyene namba yo bishobora yatumye Mose agica yatumye Eva agica ariko yakubise ku muntu atanarimwe ikigiye kuki yari ijambo kandi ntiyarabize yari rijya jambo bwiwe ndashobora kumubona tushaka kumwiyumvira nk'igicapo cy'abana ndashobora kubona ajya mabara manini yayirabura asumira kuri Eva kandi avuga ati ubu ndakubwira ikintu biranezereye warukuye kubigerageza ariko Imana yavuze ko ni twabikora tuzopfa yo yemwe atanke kandi muzopfa murabona yo ibyo ni ubupfu ico ni iciyumviro cy'imburabwenge ntuvyizera ariko Imana niko yari yavuze ariko yaremeje ko ari ukuri kandi iravyemeza ubunyene abantu bareko barapfa kuri uyu munota iracavyemeza ko ari ukuri murabe kandi igihe yaza kuri Mose yavuze ati Mose urazi ko ufise umutwe ushushe urashavura birenze raba ibyo uwo mugwi w'intagondwa bakoze murabona nikuki utamanuka gusa hariya kandi wabwira ukuri kuri ibyo kandi yarabikoze ariko igihe yakubita umuhora w'izinkomezi ibihumbi 10 z'umuyaga nkuba zabahuye amoe yazo igihe ya mutsitarako yavuze ati yo umviriza ati nzoguha ubwami bwose handitswe murabona handitswe yavuze rera ati namba uri umwana w'Imana murabona yamya bikekeranya aracigisha abandi kubikekeranya yigishije Eva kubikekeranya yigishije Mose yigishije bose kubikekeranya kubikekeranya ariko arabigisha kubikekeranya kubikekeranya kandi mwebwe mwice neza ngaho ubu namba mushaka ko mpagarara amazina yanyu byarabaye Satani yaragerageje igihe kirekire kubatuma mukekeranya kuri jewe nimukora ibyo mushiki wanje namba ukora ibyo yemwe cyangwa utari jewe ariko kekeranya gusa wizere gusa iri jambo ntutegerezwa kunyizera ariko wizerere murabona namba mvuze mvuze iri jambo si ijyanje ni igiwe jambo ryanje riratandukanye ariko iri jambo giwe murabona murabe ubu murabe sinshaka kuja muri ivyo bintu ubunyene murabe yarasezeranye amajambo yiwe yose nokuri kutagabanije yarameje yaremeje guko yemeje yuko yari jambo ry'ukuri umuntu ntazobeshwa n'umutsima gusa ariko ni jambo ryose riva ku kanwa k'Imana iki abaho gute na yemwe namba uzofata gusa bimwe by'ijambo by'Imana azobaho rero byose ibyo yavuze mbega marabonye ijambo ryose abaho gute yo ari ariramwo hariya oya ariko arapfa vuba uwo ni umubiri yemwe yo numunywanyi w'ishengero yizera ibintu byose ari ku byo aracyapfuye aracyapfuye murabitahura ashobora kubeshwaho gusa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'umuherezi mukuru umusenyeri umukardinale umwungeremani ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana tumenya gute ko ari ijambo ry'Imana arabivuga hanyuma akagemeza yemeza ijambo giwe murabe rero namba ivyo ari byo ukwatura kwawe kuzogutuma ubaho ubunywanyi bw'ishengero ryawe ntibuzotuma ubaho murabe n'ijambo giwe ryonyene atari ijambo rimwe rishinzwe hatariho nta narimwe ijambo rimwe ryishe ubwoko bw'abantu muri Bibiliya mu byahishuro Yohana 22 ijambo rimwe rizobandanya ryishe ikintu cyose izina ryiwe rizokugwa mu gitabo cy'ubugingo uzokongera ku ijambo rimwe canke uzokura ku ijambo rimwe, si oya, shaka kuvuga si amajambo abiri ja ijambo rimwe gusa, si iryungane rimwe, ijambo rimwe, ijambo rimwe. Yo abantu mbega muratahura rero, sindiko ndabarira neza na neza irikoraniro, ibi birafatwa ku ibande murabona kandi bijya ku isi hose. Mbega muratahura abantu bo ku isi yuko ijambo rimwe, ijambo rimwe, si ryungane rimwe, si igice kimwe, ijambo rimwe niryo Eva tizeye ryonyene, byazanywe Imana yaravyemeje. Ariko rero nimwitondere ijambo ryayo muzobaho. Bakekiranije ijambo rimwe bizanira urupfu ubwoko bw'abantu, ariko umuntu ntazotungwa n'umutsima gusa kubw'inkomezi ziwe z'umubiri, ariko ni ijambo ryose, ijambo ryose uko ryanditswe nyene. Bibiliya ivuga iti, ntirisobanurwa nk'uko umuntu abyigombera. Nta muntu ahantu na hamwe n'umwe na gatoya afise uburenganzira ikintu na kimwe cyo kurisobanura ijambo ry'Imana. Imana niyo musobanuzi wayo bwite. Igihe saziranya yavuze ati nihabe umucyo, maze umucyo uraba. Yavuze ati ntimizosaminda, maze irabikora. Murabona icyo Imana ivuze, icyo ari cyo cyose Imana iracyemeza. Naho gerageza gute kuyumvira yuko izuka ry'umubiri itoshobora kuba, kandi abantu barazubutse hariya ari umukungugu gusa wizi, kandi umukungugu warenganye ubu bari gusa mu ma aside n'ibyuka bibi imibiri yabo yari ikozwemo. Ubugingo bwabo buracyariho, Imana yavuze iti nzobuzura. Yobu yavuze ati kandi inyo zo mu muruko bagwanje nizamara kuboza, yamara nzobona Imana mfise umubiri. Murabona nta ngorane, ijambo ryose ritegerezwa kwitonderwa, kandi umuntu azotungwa n'iryo jambo. Yavuze umuntu mu bapfuye, inyuma yaho yahamariye iminsi napfuye kugira ngo yemeze yuko yari ukuzuka n'ubugingo. Igihe umuntu yari yarapfuye amaze iminsi ine ananuka, izuru ryiwe ryari ryamaze kurokoka gukoroka no mu minsi ine. Nivyo ikintu cya mbere gikoroka mu kiremwa muntu, izuru rikorokera ku muvyimba rikanyerera rikagwa, hanyuma rukoba rukoba mu isandugu yugaye. Icyo yoba icyo ari cyo cyose, ariko yamara inyo zo mu rukoba ntizitegerezwa kuva mu isi, ziri muri wewe. Mwarabibonye, Yobu yavuze ati kandi inyo zo mu rukoba rwanje nizamara kuruboza, si inyo zo mu isi nta zihari namba. Inyo ziri muri wewe ziteguriye kuwonona urupfu rukorera mu mubiri wa upfa, ariko iyo ugiye kuri Kristo icyo gihe ubugingo buba bukorera mu mubiri wawe upfa kugira ngo busubire bukuzure. Murabona yazuye umuntu mu bapfuye nyuma y'iminsi ine apfuye ananuka kugira ngo yemeze igihe yavuga ati nije wukuzuka n'ubugingo. Rero ninde yoshobora kuvuga ibyo atari Imana? Murabona nije wukuzuka n'ubugingo, unyizera naho yoba yarapfuye amara azobaho. Murabyizera n'uko azura uwo muntu kugira ngo yemeze yuko ijambo ryiwe ryarukuri. Nibyo itegereze yari ijambo Abaheburaya 4 ku murongo wa 12 namba mushaka kubyandika. Abaheburaya 4 ku murongo wa 12 havugwa ngo kuko ijambo ry'Imana rifite ubugi buruta ubw'inkota zose, risuzuma iby'umutima uyumvira ukagabira. Ni byo musuzumye kugira ngo yemeze yuko ari ijambo. Yakoze iki? Petero yaje kuri we, izina ryiwe ryari Simoni, maze aza kuri Yesu, maze aravuga yicaye hariya. Maze Yesu akimara kuza kuri we yavuze ati uri Simoni kandi uri mwene Yona. Atamashuka atampanya bushobozi yari nyuma yiwe, nta kindi yari afise atari umurovyi asanzwe. Atari amashuri bibiri ivuga yuko yari utigishijwe kandi atari umunyabwenge, ariko yabaye umusenyeri w'ishengero ry'i Yerusalemu. Kuki ya Isa yamumariye uwa yari we, izina ryiwe n'izina rya se, kandi yari azi yuko iryo ryari ijambo, kuko biyivuga iti Uhoraho Imana yanyu azobahagurukiriza umuvugishwa nawe ameze nkanje. Kandi uwo yategerezwa kuba yari uwo muhanuzi, kandi nta bahanuzi bazezeranwe inyuma ya Maraki gucika kuri Mesiya imyaka 400 atamuhanuze kandi hari hagaze umuntu agaragaza canke yemeza ijambo giwe kuri uyu muntu yari yaratoranirijwe ubugingo avuga ati uri Simoni uhereye ubu mwene Yona uhereye ubuzokwitwa Petero byumvire yemeje nde kuki atemeje iryo jambo kuki atemeje iryo jambo Kayafa yari Imana yarazi yuko Kayafa atokwigeze abyize ariko uyu mugabo yari yaratoranijwe ubugingo yaciye abimenya buno nyene igihagaze hagati aho uwundi mugabo iminsi mike nyuma yawo yagiye gutora uyu mugeni iruhande y'umusozi nk'ibirometero 2400 avuye aho bari ko bavugira ubutumwa aramuzana umunsi akurikira yari ahagaze hari hagati maze azaho Yesu yari Yesu yaravye hirya no hino yari Imana murabona yari afise ugusuzuma ibyo byerekana yuko murabona mu gutuma ijambo riba ukuri yaragemeza rero bamwe muri bo bavuga bati murazi urya mugabo n'ijambo muhumbye abo abaherezi niko bavuga uyu muntu siwe oya si jambo bavuga bati murazi ico ibyanditswe bivuga uhoraho Imana yacu izohagurutse umuvunyishwa nawe ameze nka Mose kandi niwe muvyumvirize rero yavuze ati uri hehe umwisirayeli utagira ubugunge uyu mugabo yavuze ati mwigisha wamenye ryari yavuze ati imbere yuko Filipo aguhamagara igihe wari munsi y'igiti narakubonye yarazi uwo uyizeye yavuze ati mwigisha uri umwana w'Imana uri ijambo Yesu yemeje yuko yari ijambo kubw'ijambo raba umugore mutoya ku iriba yari ko ararondera Mesiya ntaho yari ahuriye n'igugu rininiya hamwe n'amadini yabo n'ibindi bari bafise muri icyo gihe yari ko ararondera ijambo rero umugabo igihe kimwe yicaye hariya mugabo asanzwe yicaye imbere y'inzira yavuze ati wa mugore mpa utwo kunywa yavuze ati none hinge gato ashobora kuba ariko aragerageza kushaka isoni kumbure niko yiyumviriye mu mutima wiwe kubera ko yarazwe umugore w'ingeso mbi yavuze ati murafise ufise kuki umbajije ikibazo nk'icyo aha dufise amacakubiri uri Umuyuda gusa turabasamariya se umuco ntibibereye ko wewe wombaza uko murabona yavuze ati wa mugore iyo ubu wari uzi uwo muvugana nawe umusabye icyo kunywa yavuze ati wewe icyo kunywa simbona n'indobo canke umugozi ni gute woshobora kumpa amazi na make yo muri iri riba yavuze ati iryo riba sibyo nariko ndavuga murabona haheza akanya yavuze ati uyu muntu ntasanzwe rero atangura kuduza indobo y'amazi akwega ati yemwe amazi nta nga yoba isoko y'amazi adodubiza atemera mu bugingo budashira no mu bugingo bwawe yemwe ati ubuhinge gatoya ndabyumva we uri Umuyuda ati rero mwebwe Abayuda atushaka kumbwira yuko urutasogokuruza Yakobo yimbyiririba yari Imana Yakobo murabona yavuze ati urashaka kuvuga ko uruta Yakobo yimbyiririba umugabo asanzwe murabona niko yasa nibyo wabona gusa umugabo asanzwe yavuze ati uvuga ko uruta sogokuruza wacu Yakobo yimbyiririba kanywa amazi yaryo ubwiwe n'ubusho bwiwe rero turahiriwe gusa no kunywa kuri iriba aho uwo muhanuzi yimbye yavuze ati niko yavuze kandi dusengera kuri uyu musozi mwebwe muvuga ngo Yerusalemu yavuze ati agakiza gaturuka mu Bayuda wa mugore turazi ibyo tuvuga yavuze ati mwebwe musenga icyo mutazi umuyuda ategerezwa ijambo murabona icyo tegerezwa kuba ariko raba ubu ariko aritegereza kubera iki azakora iki kwemeza ijambo giwe murabona yavuze ati tukiri aho genda uhamagare umugabo wawe uhetse ugaruka ino hanyuma avuga ati nta mugabo ufise yemwe yavuze ati wavuze ukuri murabona kuko wari ufise batanu kandi ufise ubu si umugabo wawe murabona raba hari ikintu cyabaye murabona hari ikintu cyabafashe ubuzima rero yaba kitari kirimwa kuva mu ntango yaba atari afisiye ikimuserukira bivuye mu gutoranwa ntibyari kwigera bifata aho hari abaherezi bari bahagaze baravuga bati uyu muntu ni Bezeburi murabona nta guserukira ubuzima budashira wamyeho murabona ufise ubugingo budashira hariho uburyo bumwe bwabwo ubwo ni Imana wari ikiyigize yarakuyumviriye kandi akumenya isi itararemwa mu byumviro byayo murabona yaravye hirya no hino araba ukuntu yari mu byaha ariko raba ntiyashobora kuronka uwo muherezi kubera yuko umuherezi yari umunyabwenge yize uwize teolojiya mu ijambo ariko atakimuserukira mu ijuru murabona ntiyari mu byumviro by'Imana na gato ariko uyu mugore yarimo yavuze ati mugenzi ndabona ko uri umuntu uvugishwa n'Imana ibyo gusa nibyo byonyine yashaka ko abona murabona ati turizera ko uri we ndizera ko uri uvugishwa n'Imana ubu turabizi ubu ntidutahura ibyerekeye abahanuzi kuko hararenganye rwose turazi ko hariho Mesiya azoza kandi uwo Mesiya aje azoba ari ijambo murabona azomenya amabanga y'umutima azakora ikintu kimwe nk'icyo wakoze hari ati utegerezwa kuba uri umwe mu bahanuzi biwe kugira ngo utegure inzira yiwe cyangwa ikintu kinaka yavuze ati ndi jewe nyene yokora iki yari kwa aremeza ijambo ryiwe yemezaho ahagaze yemeza icyo yari kwa caricyo Imana iri muri Kristo yiyuzuza n'abari mu isi kandi Imana n'ijambo ni byiza yazibije imiyaga n'ingunza kugira ngo yemeze ubuhanuzi bwa Yesaya azokwitwa Imana y'ubushobozi data wa twese ahoraho murabona yaragwije kandi mikati n'amafi uyu mwana yavutse ku nkumi byari biki kwemeza ijambo ibyanditswe byose bitegerezwa gushitswa yemeje ijambo mu kuvuga ko ari Yehova iyigaragaje yari itangiriro ry'ibyaremwe by'Imana Imana mu byaremwe Imana hamwe na gace gato k'ibyaremwe hano Imana yari ibayemo ubwayo yari itanguriro ry'ibyo yaremye by'Imana muri we havuye abahungu benshi tegereze yagwije n'amafi we n'ijambo kandi ni icyemezo cy'ijambo ubu nimwumvirize neza mu gihe turi ko tugerageza guheza urya munsi ibyo nasomye haheze nk'iminota mike inona ashitse ku nzu kwa Yayiro yari inzu yashitseyo rero mwibuke Yayiro yari umuherezi uwiza mu kumupaka yarashaka kwizera Yesu ariko akanka kurekura ishengero giwe kubera yuko bari baravuze bati umuntu wese amwizera azirukanwa mu ishengero ubu rero mwumvirize neza mu guheza mu ntega matwi neza rabi binizera yuko Yesu yarabizi igihe yaja mu kuruzi kuko yarazi ibintu byose kandi amaze kujya mu kuruzi ahagarara aho hepfo hama haza uyu muherezi muto w'umukobwa wiwe yaragwaye rwose abaganga bari baramuhebye bati uri ku mviro rero igico gihe cyo gukora kirashika humbure ni wewe muri iki gitondo igihe cyawe cyo gukora kirageze urabona birashoboka kugwaye rwose birashoboka kudakekeranya ko wihenze birashoboka Imana irafashe ikibazo igihe kigerageze cyo gukora kirageze cyo gukora rero mu bwitonzi kandi araza ntitayeho ibyo abandi bavuga hanze kumugaragaro arasagwa hamaze araza agwa hasi ku birenge bya Yesu mbega intambwe kumunyabwenge yize kuza kuri uwo atako yizwi ko yoba yaragiye ku ishuri ukunge n'umuntu yaje kwitwa ko yari muri teolojiya yose akaza mu mukabo vyitwa ko yari uwahinyuwe umugabo wo mu ishyamba musazi yataye umutwe ntiyari anafise ibyumviro biri ku murongo mumbabarire ubwenge bukwiye ariko we yari akazeze muri icyo gihe abantu bose baramwiyumvira kw'ibyo nk'uko twavuga uyu munsi mu mvugo yo kwibarabara umusazi nk'uko nigishije uyundi munsi ku musumari n'ubwinjiriro bwawo murabizi murabona ivyo nivyo yari ku bantu umuntu asanzwe wa buri munsi bati emwe wataye umutwe urasara urumusazi rero aha hari umuntu yari afise amashure yose akaza kuri uyo yitwa ko yataye umutwe yarabihatiriwe murabo ubu bihava bicumita gato yariko bagira neza raba rimwe na rimwe ikibazo kira ba kira bakangura raba yaraje hanyuma aja mu ruhande rw'uyu mwana w'umukobwa yapfuye nkumbore yari yapfuye haza amasaha make kandi bari bamaze kumurambika hanze bamusiga amavuta kandi bayashira ku buriri niko babigenza muri ico gihe barabatekera gusa hanyuma bakabashira mu cyobo ku rubaho yari arambitswe ku buriri amashugwe amukikije kandi yo uyo mwungere mwiza mutoya yayiro muto nibaza ko yari umwungere muto mwiza abantu bose baramukunda kubera yuko murabona ndashobora kuvyemeza kubera yuko mutima wiwe yizera Yesu ariko ntibyashobora gusa gufata ingingo kubera yuko ntiyashobora kuzana igusheki buri wa gatandatu canke buri wa mbere ngitondo murabona ntiyashobora gufata ingingo gusa kandi kintu abantu icyubahiro gikomeye yari afise mu bantu bavuga bati murabizi yayiro yagiye mu bushikuzi murabona yagiye hariya hamwe n'uwo muhanuzi w'ibinyoma ibyo nibyo yakoze neza hari ibyo byose byitwa ko ari ibimenyetso n'ibintu wa muhanuzi w'i Galilaya murabizi Yesu w'i Nazareti ubu ntituvyizera bisa nk'ibirogotano ariko ni uko byari bimeze icyo gihe murabona kandi umunsi umwe nk'uko bimeze ubu bizoba ico gihera ikintu kimwe ubu mwitegereze yagiye hariya kandi ntibyoshoboye gukora ibyo ariko igihe caraje aho yategetswe kubikora yategerezwa kubikora hanyuma hano haragiye aronka Yesu neza hanze imbere yaho bose maze agwa ku birenge byiwe maze avuga ati mwigisha mwigisha urazi ico ibyo biri ukuganza ukuwegukira neza murabona abantu benshi bashaka Yesu ababera umucunguzi ariko atari umwami wabo murabona umwami ni umurongozi ego muvuga muti Yesu warancunguye undeka mpagarara hano neza kandi uko nukuri hanyuma nzokora ubudandaji bwanje rero ntiwinjire mu budandaji bwanje ariko ushobora kuba umucunguzi wanje ariko ntube umwami wanje ashaka kuba umwami murabona rero n'umucunguzi wawe ariko ubu yavuze ati mwigisha mucunguzi murabona jewe umukobwa wanje mutoya mwana wanje wenyene afise imyaka 12 abaganga baramuhevye atagukekeranya abaherezi bashobora kuba baravuze ibi bati urazi barakuvuze nk'utizera ibitebo ariko urazi mwigisha ndakwizera ndizera ko ufise ukubona ibyishije kandi ikintu cyonyine nshaka ko uvuga ni ingo gusa urambika ibiganza byawe kuri we hanyuma rero umbwire icyo nokora nzogikora yo ubu uriko urashika ahantu hanaka yavuze ati nzogenda hanyuma afata inzira aragenda inyuma yaho agiriye amasaha n'amasaha hano haza undi muntu yiruka nk'uko imigenzo yabo yari iri mu munyota ku mutwe wiwe avuga ati ntugore uwo mugabo umukobwa wawe yapfuye kera bamuteguriye hanyuma bamurambika hanze yo umutima wiwe ubabaye Yesu arahindukira aramuraba avuga ati yo yavuze ati sinakubwiye ubu ibyo yakoze hariya yari yarasezeranye yayiro rero agiye kuvyemeza amen nababwiye niwizera gusa urabona ubwiza bw'Imana rero yarazi ico yariko arakora yavuze ko atokora ikintu na kimwe kugeza data kimenyetse ubwa mbere uwera Yohana 5:19 nkuri ico data nyeretse nuko yamweretse ibyari bigiye kuba rero igihe yinjira mu nzu hanyuma agahagarara hari iruhande y'ico kiremwa gitoya gikanye kandi cumye kirambise hari yakigwaye amahinga manaka hanyuma umubiri we wari ubenjutse mutoyo utari waronse imfungurwa muri uwo mubiri n'ubushuhe n'ibindi kandi yari yapfuye bari bamusize amavuta n'ibindi kandi ajyamye hariya murazi ku musego n'ibintu bitegurirwa kumufuka no kumuhamba hanyuma bashize bari bafise umugirwa wabo wo kumushirako amashugwe Yesu araza hanyuma umuntu wese yo yari yayiro umukobwa wawe mutoya yapfuye yo ese wayayiro yo turababaye kubgawe nibindi yavuze ati yo nimuhumure mwateye induru nyinshi yavuze ati kuki muri ko muteri induru hano murabona induru gusa muriko mutera induru n'amaborogo umukobwa ntiyapfuye arasinziriye. Hanyuma bakoze iki igihe bamwumva avuga ko atari yapfuye? Bavuze baramutwenze cyane, mu yandi majambo baramuzomereye bo yemwe wewe we yemwe wamuvugisha w'ikinyoma yemwe wewe muhumbi umukobwa yapfuye. Umuganga yavuze ko yapfuye, bamusize amavuta bamurambise hanze ajyamye hasi hariya yapfuye. Bavuze bati ha ubu yari yayiro wabivuga ibyerekewe ubu ni gute? Urazi icyo yakoze? Yavuze ati mwese musohoke hano nuko kutizera ntibyokunda. None niki yari yavuze? Yavuze ati yayiro niwizera gusa urabona ubwiza bw'Imana. Rero iryo ni ijambo ryiwe, ategerezwa kwemeza ibyo ni byiza. Hanyuma igihe yinjiye muri iyo nzu aho bose bariko barira yavuze ati aba arasinziriye. Ibyo byari igihushane n'ubumenyi, ibyo byari igihushane n'ubwenge bw'abantu mu bisanzwe. Yari yapfuye yasizwe amavuta. Igihe gusa baba bapfuye ubwo baca basiga amavuta nyuma gusa y'uko ubuzima bwababamo, babasiga imibavu n'ibindi bintu, hanyuma bakabitwikira umubiri wose, hanyuma bakabatwara. Murabona babahamba, babahamba ubwonyine. Yemwe ikindi kintu ntibababwira abantu, murazi Ananiya na Safira babahambye. Ananiya mu gihe Safira Ananiya igihe Safira yinjiye, murabona bari bahejeje kumutwara no kumuhamba. Murabona babikora bahejeje gusa gupfa, babasuka ku ivyo bintu hanyuma bakabasora hariya no kubahamba. Murabona rero yari yamaze gutegurirwa kuja mu mva, ariko bari barindiriye se amubone imbere yuko amushingura. Kandi amaze kwinjira kandi nawe ameze uko, hanyuma yavuze ati arasinziriye gusa gato. Yemwe bavuze bati rero uko biri kose uyu muntu ni umusazi. Hanyuma rero niki yakoze? Yari yamaze kuvuga ko yari ajyamye ategereza kugaragaza ijambo ryiwe. Yabishobora kubikora imbere y'uwo murugwi, nico gituma yavuze ati basohore bose kandi ndashobora kumubona arabiyo. Yariyo amaze avuga ati ubu uracyizera? Ego mwami, wewe n'umugore wawe nimuze hano. Petero, Yakobo na Yohani mumukurikire. Barinjiye hanyuma avugira ijambo la Talita cumi risigura riti mukobwa muto vyuka. Hanyuma yagaragaje ijambo ryiwe yarasinziriye gusa, uko ni ukuri. Yabigaragaje ngaho ijambo ryiwe kwa ukuri. Ntibiraba ukutizera kwabo, yagaragaje ku ijambo ryiwe ryari iry'ukuri mu kumuvyura, kuko yavuze yuko yari ajyamye yarajyamye. Azokuruko nyene igihe kimwe kukwizera wese, kuko ijambo ryiwe ryabasezeraniye abari muri Kristo bose. Imana izobatwara ayo iyo ari. Murabona abo muri Kristo. Uyu mukobwa muto w'umuyuda yakoze iki? Nari ntanguye kurengana ikicanditswe ngaha, ariko ngira ndakigumye. Ndazi bushobora kuba bwije, kandi turashikira umurongo w'amasengesho mu minota mike. Nkumbure nzomara iyindi ndwi ntababonye, ariko reka turindire umunota umwe. Umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, murabona arabareka nsunikibi gusa kugira ngo ndabereke kubera iki Yesu yavuze uyu mukobwa muto w'Umuheburayo, kuko yari azi ko atapfuye gutoranwa kimwe nk'uko yabikoreye Lazaro. Murabona birashobora ko hari abagore b'abakozi benshi bapfuye uwo munsi nta jambo yigeze ababwira. Yari abizi yuko uyu yari afise ubugingo budashira. Murabona ntiyazuye abasigaye. Naba avuye ariko baravuga bati hano umusore hano nta nkeka. Baravuze bati uzura abapfuye? Urambwira ko ushobora kuzura abapfuye? Turafise itongo ry'abapfuye ryutse abapfuye hano haruguru ngo ubazure. Murabona ntiyigeze abitaho na gato. Murabona ntiyigeze abikora, kuko yari abizi ko ari ijambo. naba yarasinziriye gusa yarazi ko se ahavaza. Rero uyu mukobwa muto murabona yarazi ko uyu mukozi muto w'umukobwa w'umuyuda yari asinziriye gusa, murabona abagororotsi ntibapfa. Yesu yaje gucungura abagororotsi, kandi gucungura bisigura kugarukanwa aho waho zuba. Murabona ntiyashobora gucungura batizera uko naho bari barize kandi bafite impamyabushobozi z'ikirenga. Ntiyashobora kubacungura kuko ntibari abo gucungurwa, bategerezwa kujya iwabo. Ariko mukomenya ibintu imbere y'igihe kimwe kwiwe, yarazi ko Lazaro yari kuva mu mva, yarazi kandi ko uyu mukobwa muto afise ubugingo budashira. Ntiyari yarapfuye, yari asinziriye gusa. Kandi iyo imirimo yacu irangiye ku isi tutabayeho gushika igihe azozira, ntibishobora gupfa, turasinzira gusa. Yarabyemeje hano azosubira avyemeze, kandi urukoba rwanje nigwamara kubora yamara nzozuka mu ishusho yiwe. Yemeza amajambo yiwe yose, amajambo yiwe yose, vyumvire gusa amajambo yiwe yose. Kandi mwari ijambo ryiwe, we yari ijambo, kandi mwari igice cy'ijambo ryiwe. Kandi niyo mpamvu mwarungitswe hano kugira ngo mwemeze ikibanza cyanyu mu buzima. Sinibaza ko ibyo mwabitahuye. Murabona we n'ijambo, ubu murabitahura. Yari ku birenge muri Rutere, ku bibero muri Wesley, ku bitugu muri Pentecote. Murabona icyo nshaka kuvuga, niwe umutwe. Muramufise igice kibishyira hamwe iki gihe tubayemo, si mu gice cy'amaguru, si mu gice cy'ibirenge, si mu gice cy'ibibero, si mu gice cy'ibitugu, ariko igice cy'izosi. Uko ni ukuri bihuzwa n'umutwe. Icyo nicyo gice cy'umubiri abasinziriye muri Yesu Imana izobazura hamwe nawe. Nzamba y'Imana izovuga abapfiriye muri Kristo bazozuka ubwa mbere. Ubwo ni ukuri. Murabona ucika igice cya rirya jambo, ucika igice cyiwe, kandi ufata izina ryiwe kugira ubitahure. Murabona uri ngaho wabatijwe mu izina ryiwe mu mubiri wiwe. Kubw'impuhwe imwe twese twabatijwe mu mubiri umwe. Nga neza na neza nka hahantu nyene ntigera hindura inzira yiwe. Nimba bangahe bizera ku ishengero rya mbere riri muri we, mureke turabe ni bangahe babyizera. Babatijwe gute? Ni byiza. Murabona we n'Imana idahinduka. Twarabyerekanye, twoguma ngaha gushika mu gicugu, tubyerekana kandi tubandanya no kubandanya no kubandanya. Murabona ntahinduka. Murabona muri we, muri kandi muri igice cyiwe, kuko mwari igice cy'ibyiyumviro cyiwe. Imbere y'ukuremwa ku isi yarabahamagaye. Bibiliya yavuze yuko cya gikoko ku isi, uyu ni Antikristo w'idini aza ku isi, agira cya gikoko i Roma, ariryo ryabaye idini rya mbere. Kandi ino nama y'amashengero ku isi igira ibishushanyo cya gikoko bijyanye ne twashize mu bitabo rya wundi munsi. Murabe agira icyo. Murabona Antikristo, kandi Bibiliya yavuze iti amazina yose atanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama igice ku muvyuro yatanzwe kikimaze imbere y'ukuremwa ku isi. Izina ryawe ryashizwemo. Uno munsi uno Antikristo azobazimiza. Matayo 24:24 havuga hati Antikristo azoba yegereje cyane cya kintu nyacyo mu minsi ya nyuma yojimije n'uwatoranijwe cyangwa uwacunguwe. Ni ikintu kimwe gutoranywa no gucungurwa, ikintu kimwe Imana yabatoranije cyangwa yabacunguye imbere y'ukuremwa ku isi. Azozimiza bose abo amazina yabo atatoranije mu gitabo cy'ubugingo. Daniyeli yarabivuze ukumwe n'umunyabwenge azoba mu gihe cya nyuma, n'ukuntu utagira ubwenge no kubandanya. Ni byiza cyane, ariko mugume mujya kure cyane cyane isaha iriko iragenda inyaruka cyane ku bwanje. Murabe ubu, murabe yabonye inyuma, ubu murabe ikibangaha. Bose abo yamenye ubwa mbere yabahamagaye, bose abo yahamagaye yarabatsindanishirije, bose abo yatsindanishirije yabahaye ubwiza. Urugendo rwanyu rurangiye, muriko muraba hanze y'igice cyanyu. Ubuntu nibwo Imana yabakoreye, igikorwa nicyo Imana yabakoreye mu bushima. Yerekanye ku bwa cya kintu nyene ciwe yuko yamenye ibintu byose. Uyu mwanya yabyawe n'inkumi, uyu mwana yabyawe n'inkumi, yamenye aho ifi zinaka zari ziri mu mazi, nk'uko Petero n'abandi bari barovye. Hanyuma ni bafata ikintu na kimwe ibyo byerekanye ijambo ryiwe uko n'ukuri yamenye ibintu byose kandi ge yari yiteguye ku ikori ryiwe byerekanye yuko ibintu byose byari biwe yamenye aho ifi yari yuko ifise ikingorongoro gikwiye mu kanwa kayo kugira arihe umuntu munaka yagitaye hariya hanyuma ijya fi iragitora kandi yavuze ati Petero manuka hanyuma terere igera murabona hanyuma ufate ya fi hanyuma tore ikingorongoro mu kanwa kayo hanyuma genda hanyuma ubanezeze urihikori yo ego imbwebwe zirafise ibyobo n'inyoni zirafise ibyari byazo mu kirere ariko we yari afise ijambo we yari ijambo kandi yabigaragaje uko nyene igihe cyose yemeza ijambo ryiwe niko azobikora ubu muri buri runganwe yemeza uko nyene nyuma y'umunsi ugira gatatu nyuma y'urupfu rwiwe kuhambwa ku munsi ugira gatatu yarazutse ubugira kandi kwemeza ijambo ryiwe kuko umuhanuzi yavuze ati sinzokureka sinzoreka umugororotsi wanjye abore canke sinzoreka ubugingo bwiwe ikuzimu umunsi ugira gatatu mbere y'uko ukubora gushika mu masaha mirongo irindwi nabiri murabona ntiyamaze iminsi itatu kuko ukubora kwararangira mu masaha 72 murabona rero ntiyamaze umwanya wose kuko umuhanuzi yavuze murabona umuhanuzi yavuze ati sinzoreka mugororotsi wanje abore yemeje ijambo ryiwe yakijije abagwayi ibimuga kugera yemeze ijambo ryiwe ibyo Yesaya n'abandi bahanuzi bose bavuze yarungitse mpwemu yera ku munsi wa Pentecote kwemeza ijambo mukeneye kuronka bimwe muri ibyo byanditswe ku Buyoweri 2:28 yavuze ati mu minsi ya nyuma niko Imana igize nzosuka mpwemu wanjye ku bari n'umubiri bose kandi ku bagurano banje no ku bakozi banje nzosuka mpwemu wanjye imisore yanyu izokwerekwa abasaza banyu baroti indoto n'ibindi yabyemeje mu gusuka kandi hano yari yavuze imbere y'iki gihe muri Luka 2:29 nimba mushaka kuvyandika yavuze ati ehe nzorungika isezerano rya data kuri mwebwe ariko murindire mu gisagara cya Yerusalemu gushika mwambitswe ubushobozi buvuye mu ijuru ngibyo yarabikoze yarungitse mpwemu kuba ndanya kwemeza ijambo ryiwe ariko murabi icyo yavuze mbega yarabikoze ni byiza Mariko 16 yavuze ati nimugende ku isi hose muvuga ubutumwa ku caremwe cyose gushika hehe isi yose bande caremwe cyose wizera amazi akabatizwa azokizwa utizera azotsindwa n'urubanza kandi bino bimenyetso bizoboneka ku bizera yavuze muri Mariko 4 yavuze muri Yohani 14:12 yasubiye kuvuga ati unyizera si uwigira uwizera ariko uwunyizera ibikorwa nkora nawe azobikora byafashe ya mpwemu nyene yari muri we gukora cya gikorwa nyene kuki mpwemu yagira aze kwemeza ijambo ryasezeranywe muri kazoza murabona yasutseho ibiteguwe kuko yamenye bino bintu rero inyuma y'imyaka 1900 hamwe n'ibindi byishengero byarenganye n'ibintu byose yavugishijwe bya Luteri Wisele twamaze kubicamwe no kubona bicapa n'ukwezi ukamanuka kubicapa hanyuma umwami arabiducapira ku kibaho kandi arabyerekana hanyuma arimanukira ubwiwe aremeza ko ari ukuri inyuma y'imyaka 1900 rero turi ku iherezo ry'igihe cy'ishengero rya Laodikiya yasezeranye muri Luka 17 30 yuko uyu mwana w'umuntu nyene yabisezeranye yoshishurwa mu gihe nk'icyari cyo muri Sodomu ku isi mbega yarabikoze mbega bitegerezwa gushika ibishoboka ubu mwibuke yaje mu mazina atatu umwana w'umuntu umuhanuzi umwana w'Imana mpemu mana wa Dawidi kubera inganzo y'imyaka 1000 ariko hagati irihuriro ubu bijanye n'amajambo yiwe bwite mu gihe cyaho umwana w'umuntu azohishurwa yishura ubwiwe iki si umwana w'Imana nk'umwana w'umuntu azokwihishura ubwiwe mu buryo mutandukanye ubu ibyo kubikora iki Maraki 4 neza na neza nibyo murabona umwana w'umuntu azokwihishura ubwiwe atari mu madini yose n'ibindi nk'ibyo dufise mu bihe ariko azokwigaragaza ubwiwe nk'umwana w'umuntu ubugira kandi kugira ngo agaragaze maraki kane kandi muri ico gihe nzobarungikira ari umuhanuzi kandi azosubiza imitima y'abana ku kwizera kwa basi nk'umwa kure y'ibi by'amadini byose no kugaruka ku ijambo ry'inkomoko kubwira kandi kuzana kirya giti mugeni iki gihe cya nyuma yasezeranye mu gihe cy'akagoroba hazoba umuco si mu munsi w'igipfungo eka hazoba umuco uzoba ari umunsi udashobora kwitwa umurango cyangwa ijoro murabona ugukora urya mubiri ariko umutwe nyine wari ngaha mu buseruko uringa mu burengero ubugira kandi hazoba umuco mu gihe cy'akagoroba yo mana we numva nshaka kuririmba indirimbo hazobaho umuco nko mu gihe cy'akagoroba inzira y'ubwiza atankeka uzoyibona mu nzira y'amazi ariho umuco uwo munsi guhamba mu izina ryiwe kigiciro musore n'umutima mwihangane ibyaha byanyu byose hanyuma mwemu yera atankeka zokwinjira imico yo ku kagoroba yaraje birazwi kandi byaragaragaye ko Imana na Kristo ari umwe kandi umwana w'umuntu yihishura ubwiwe mu nkomezi zimwe nk'uko byari biri si mu gihe cy'ishengero mu gutsindanishirizwa ukwezwe ibi bintu byose ngaha ariko umwana w'umuntu ninde jambo kandi jambo rifise ubukuba rifise ubugi burutu bw'inkota zose risuzuma iby'umutima wiyumvira mbega yategerezwa gukora iki yategerezwa kwemeza iryo jambo mbega yakoze iki mu birabe iki gihe tubona bishika muri mu birabe mu ishusho imwe yarimo ngaha ku itanguriro nkingi y'umuriro mana we yemeza ko ari Abaheburayo 13 ku murongo w'8 havuga ati Yesu Kristo ni wa undi nyenejo no munsi nibe bidashira byari biki Yesu Kristo wa undi nyenejo yari Kristo yari mu bugaragwa hamwe na Mose ni bangahe bazi ko Bibiliya yabivuze ejo ngo yari Kristo igihe Paulo yari ko aravuga ngaho no munsi murabyize mu isezerano rishasha rero umwami w'umwana w'umuntu Kristo wa wundi mu gihe cya nyuma murabona ni byiza cyane murabe kandi Yohana 14:12 yavuze ati bikogwa nkura muzobikora ibi byanditswe byose bindakora iki ari ngaha ubuyemeza sigiye cha Luteri sigiye cha Wesley sigiye cha Pentecoste si igiye cha Baptist sigiye cha Presbyteriano twaravyinjiyemo kandi twaravyemeje na kahise muri Bibiliya ariko iki igiye cyo umwana w'umuntu ashuwe kuzana ibi bintu gushitsa ijambo gihe byose bitegezwa gushitswa murabona turabibona kandi ni ukuri kandi mwiyumvire mu buryo bumwe yakoze ubwa mbere ntibugaragazwa byonyine hagati muri twebwe ariko bugaragazwa mu bwibumenyi bategerezwa kwemera ko ari ukuri George G. Less umukuru wa FBI ku bimenyetso by'igikumu ni mapuro yavuze ati umuco wakubise igisho rya mbere nabyise ubugingo bwo kwinyifata nanjye ubwanjye ariko ati mushinga na Branham iki cyuma cyo gufotora nticyari gufata ubuhinga bwo kwiga inyifato biri ngaha nibiki gishinga na yuko imyaka myinshi heze igihe rya nkingi y'umuriro yari hariya muri kijya gisaka cya kumuriro ivuga yavuze ati ntuzunywe itabi cyangwa inzoga hariyo igikorwa cyawutegerezwa gukora ni wakura abantu bavuze bati urya muhungu yarataye umutwe mawe yashaka guhamagara umuganga nari mvise uruhagarara ariko byari biki yamanutse ngaha nyene munsi ya rujya ruzi hariya ku ruzi uyo kandi yavuze ati nk'uko Yohana umubatizi yarungise gutegura abantu kugira ngo ijambo rigaragazwe n'ubuntu n'ubutumwa bwawe niko biri uku umuhinga Davis nabo bumvise uwataye umutwe yashaka kunyirukana mu ishengero kuko yemeranya nawe kubavuga butumwa b'abagore nibyo bintu byose bitari byanditswe yavuze ati kandi uvuga ko ugiye kuvuga ubutumwa no gutuma umubyuro ukubita isi navuze nti si jewe ariko yarabivuze yavuze ati Bill waraziranye navuze nti ndagusubiza ikarata yanjye ubunyene simiri wanyu yarabivuze ndabyizera kandi yarabyemeje uwo n'umugabane mwiza yarabyemeje yemeje ijambo ryiwe n'ijambo kuko w'ijambo murabona kandi ijambo rikora iki rizi amabanga yo mu mutima ibyo nibyo ni byiza cyane ibyemeza amabero ya 13 ku 18 kandi azogira ishengero umugeni yiteguye mu gihe cya nyuma azobikora gute mwene data Branham sindabiza ariko yavuze ko yobikoze azobyemeza uwahamagariwe gusohoka ava mu bandi bose ibyo nibyo inyoni yamijijwe yamijiwe n'amaraso yiwe murabona ihamagariwe gusohoka ubushyo bundi bwose mu umugwanya yarakengerewe kandi yaranzwe ariko igisiga cy'amabara y'uruyoberane rero sindaba ingene umwanditsi yashaka ku temeranya n'ibyo ari ihenda mwibuke niki cyakorewe igisagara igisiga cy'amabara y'ukuyobera ikiyoberane bafashe zibiri muri zo imwe yari yishwe mugenzi wayo iseswa ku yindi nyoni kandi byari ibyo kwemeza imibembe n'amaraso acanzwe uko ya semereriti weru umwami kandi uwo yari umugenzi wacu Yesu Kristo yishwe kandi amaraso yiwe kuri twebwe asemerera ati weru umwami ibisiga byose bisigaye nezerejwe n'uko izina ryanjye riri mu gitabo cyiwe atari ngaha ku isi ariko hariya hejuru atari ku rushato rw'impene ariko ku rushato rw'umwagazi w'intama nibyo hazobizuka ry'abapfuye azobigaragaza nibyo azobyemeza hazobizamurwa gishengero bizogenda gute sinzi ariko azobyemeza jambo ryiwe n'ukuri hazobinganje imyaka 1000 azobyemeza ni jambo ryiwe hazobijururisha n'isi nshya azobyemeza kuko jambo ryiwe ryavuze uko kandi abagorotsi gusa nibo bazoba hariya azobyemeza navyo nibyo abagizwe igice cy'iri jambo gusa murabona hazoba umugabane wabo n'abantu habo muri iri jambo kubw'igihe cyabo nibo bonyine bazoba hariya kuko nuko bimeze gusa we ni jambo none umugore ni iki ishusho y'umugabo kandi ishengero ni iki ishusho y'ijambo murabona nibyo neza na neza murabona rero niko bizoba hariya neza na neza abizera ijambo ryiwe ukuri bonyine barabizi kandi bashobora kubyizera kandi Imana ibafasha kubyemeza nibyo yuko ari ukuri mbega ubu murabyizera namba ari uko mwegeze ukuboko imbere kubw'ukwizera maze mukore ku munsi yiwe kuko ariko ararengana ngaha azokwemeza yuko ari wa wundeje uno munsi n'ibihe bidashira Abaheburayo 13 ku murongo wa 4 umve ndi kumwe namwe gushitsa ku muhero w'isi Matayo kandi ni umuherezi mukuru bijanye n'Abaheburayo igitabo cy'Abaheburayo igice cya 4 n'umurongo wa 15 umuherezi mukuru ashobora kubabarana natwe mu ntege nke zacu murabyizera mwegeze ukuboko imbere maze mukore ku mwami yamara ari ngaha umwe ndi kumwe namwe iminsi yose raba hariya muri bijya bihe mugerageze byose mugumye ibyiza ubu namba uri mu nyowanyi w'ishengero ritizera yuko ari wa undejo uyu munsi nibe bidashira wa undi mu buryo bwose rivemo gerageza rero tuvuga yuko yazutse mu bapfuye si nabivuze ijambo ngaha ryabivuze bavuze bati yazutse mu bapfuye avuga yuko ari wa undejo uyu munsi nibe bidashira murabyizera yasezeranye ko ibi bintu bizoshika mu minsi y'iherezo yuko wa mwana w'umuntu nyene azogaragazwa rero mwibuke yuko atari Yesu yavugana na Aburahamu hariya yashobora gusuzuma ibyimviro bya Sara inyuma yiwe uwo ntiyari Yesu ntiyari ubwavuka ariko yari umuntu yambaye umubiri w'umuntu wa Aburahamu yise Elohimu ushobora byose ahambaye byerekana kandi ko Yesu yavuze ati nk'uko byari mu gihe cya Sodomu uburaba neza mu gihe cya Sodomu niko bizobe igihe cyo kuza k'umwana w'umuntu igihe umwana w'umuntu azohishurwa atari nk'ishengero ukundi murabona atari ukundi umugeni arahamagarwa murabona kuri uwo munsi umwana w'umuntu azohishurwa iki kugira ngo afatanye ishengero n'umutwe gufatanya ubukwe bw'umugeni akamo k'umukwe kazoza muri ibi binezi igihe umwana w'umuntu azomanukira maze akaza mu mubiri w'umuntu kugira ngo afatanirize hamwe abo babiri ishengero witegerezwa kuba ijambo we ni ijambo kandi abo babiri barafatana hamwe kandi kugira ngo bakore ibyo bizosaba kugaragazwa ko guhishurirwa ku mana w'umuntu ku mwana w'umuntu si abakuru b'idini jewe sinzi jewe murabona cyo nshaka kuvuga murabona ni umwana w'umuntu Yesu Kristo azomanuka mu mubiri w'umuntu hagati yacu maze azotuma ijambo ryiwe rigaragara rwose ku buryo bizofatanya ishengero hamwe nawe nk'ikintu kimwe mugeni hanyuma rero azoje imuhira mu mazimano y'ubukwe amen aramaze kuba umwe murabona tugiye mu mazimano y'umukwe simubukwe uzuza umubiri wawe ubwawe mu mubiri wose w'abantu bahambaye kuko ubukwe bw'umwagazi w'intama bwashitse ariko izamugwa rija mu mazimano y'ubukwe gihe ijambo ngaha rifatanya n'umuntu maze abo babiri bagahinda kumwe none rero bica bikora iki bigaragaza umwana w'umuntu ubugira kandi atare umunyateolojiya w'ishengero umwana w'umuntu ijambo n'ishengero bici kumwe icyo umwana w'umuntu yakoze icyari cyo cyose ijambo ishengero rikora ikintu cyo kimwe ni gute yiyemeje ubwiwe mu bihe byose biciye mu buhanuzi bashobora kuvuga ijambo bakamenya ibyumviro byabo ubwabo niko ye menyekanye ko yasezeranye igihe cy'ishengero twabikiyemo hamwe na atari nijoro cyangwa umunsi ariko mu gihe cy'akagoroba igihe umwana w'umuntu azohishurirwa kandi bizogaruka hazoba umuco mu gihe cy'akagoroba murabona akora iki yemeza ijambo ryiwe uburabe inyuma mbega yaje nk'inkumi mbega yaje nk'uko bavuze aciye mu nkumi bambe mbega yaje neza na neza uko yavuze rabo uyu munsi yemeje ijambo ryiwe ataravye abatemera imana batizera ukutanegwa we yaraje nyene yemeza ijambo ryiwe ngivyo yatwaciye muri iki gihe cy'amashengero yose n'ibindi twagiye kure nk'uko babikoze kuva muri Marake gushika kuza kwa Kristo abahanuzi bose n'ibindi byari byahagaze kandi bari binjiye mu bintu by'abanyacubahiro n'ibindi ariko neza na neza murabwoko bwa kamere yarungitse neza na neza umweriya uwanka abagore bigenza nabi bakisiga amarangi menshi ibyipodozo n'ibyo kwisiga mu maso n'ibyo bintu byose hariya kandi abakuru b'idini yarabishe uburyo nibuba mfu yaje ava mu bugaragwa ntiyafyina n'umwe muri bo kandi aravuga ati mesiya ari mu nzira nzomumenya niyaza nzomubereka amen ntimutangure kwiyumvira ngo muri abanywanyi b'iki canke b'ikiriya hakurya nyine Eliya yabikoze kandi mu minsi y'iherezo bizoshika umunsi w'uhoraho uhambaye kandi uteye ubwoba utarashika yuko nzobarungikira umunsi w'uhoraho uhambaye kandi uteye ubwoba utarashika nzobarungikira Eliya wavugishwa nanje kandi azogarukana ukwizera kw'abana ku kwabase kandi muraba ukwizera kw'abase ku bana b'Abayuda murabona isezerano ryabo ry'ibyanditswe abanyamahanga n'abo baguye bava murabe ibyo byo uko bitunganye gusa neza na neza kandi turayibona Imana yemeza ijambo ryayo muze twunamike imitwe akanya gato Imana mukundwa wagarukanye umwami wacu Yesu ava mu bapfuye kugira ngo wemeze ijambo ryawe none uyu munsi ni muzima yemeza ijambo ryawe umwindi kumwe namwe iminsi yose no gushitsa ku iherezo rya byose yemeze ijambo ryawe Yesu Kristo wawundeje uyu munsi no mu bihe bidashira yaba atari mu bihe bidashira kumbure woshobora gutsitara kuri bimwe muri ibyo sinahagaze ngo ndabisigure mwami ariko ibihe byose barabizi ni gusa igihe kinaka hanyuma rero inyuma y'iki gihe ntihazoba hakibaho ibihe byose ukundi bizoba ari ibihe bidashira ku bw'ibyo we yari yamana yari muri Mose no mu bahanuzi hanyuma araza haciye igihe kinaka maze ubwiwe bigaragaza ubwiwe nk'imana muhanuzi hanyuma rero turonka igihe kinaka kandi aragaruka wawundeje uyu munsi n'ibihe bidashira twimviriye kuri ibi Salomo muri ijya nganji ihambaye imyaka igihumbi y'Abayuda igihe atagihugu cubahuka kubakora ko kandi iyo ngabire ihambaye y'imana yari mu bahanuzi gushika amenyeshejwe umwamikazi amabanga yiwe yose yo mu mutima nta kintu na kimwe canyegejwe igihe gihambaye cyerekana kandi cyagerageza ko hari igihe gihambaye kigiye kuza. Kandi rero data, uwo yari wewe si Salomo, yari wewe muri Yesu, kuko havugwa ngo Imana yari muri Kristo yuzuza n'abari mu isi. We yari itanguriro ry'ibiremwa, umubiri wiwe wari ikiremwa cyacunguwe, kandi ubu biciye mu bihe byose ishengero ryaratakaje urukundo rwayo rwa mbere, kandi ubu mu gihe cy'iherezo urasezeranye guhamagara inkehwa ubushyo buto mu minsi ya nyuma. Data, imitima yacu iriko irasimbagurika n'umutima wanjye uratera igihe niyumvira kuri ibyo, kandi nzi ko amajambo yawe ari ukuri. Nta namwe muri ibyo bishobora kunanirwa. Reka aba bantu uyu munsi batahuye ibyo, kandi reka munyabyaha akurondere kuri iyi saha imbere y'uko imiryango yugagwa, kandi nihabe hagisigaye umwanya namba. Reka umugeni nk'uko yatanguye gutera intambwe ava muri ibi na biriya, ese yosubira mu ntambuko nk'uko nabyeretswe haciye amahinga makeya. Ndagusabye data, uhezagere kandi ukize abagwaye hano, kuko imuki zirambitse hano bikamara byavuye ahantu hatandukanye, kandi mu byanditse bavuga ati bafata impunzu n'amataburiya bitambara bivuye ku mubiri wa Pawulo, rero babishyira abagwaye, hanyuma Imana ibakiza. Rero turazi ko utari uwera Pawulo, ariko turazi ko utari uwera Pawulo kwari ukwizera kw'abantu yuko we yari umukozi wawe. Mwami, aba bantu ntibashoboye gutwara imodoka ibirometero n'ibirometero batizeye, hemba ukwizera kwabo Mwami nk'uko sisize amavuta bitambara Pawulo ntiyigeze abisiga, yabikura ku mubiri wiwe nk'uko mfashe ibi bitambara Mwami, si kubw'uyu mubiri wanjye kuko ariko ni inyego yawe yacunguye kubw'iyo ndasenze Mana ko uzoshyira hejuru kwiza kwabo. Se umwe wose yokira kubw'umwami bw'Imana, ubu mwami ubutumwa burebure, si kuvuga ko bure nzaminota mike, ariko haciye amasaha abiri canke arenga. Bureka abagwayi bakire Mwami, reka abantu babone ko uri hano, ko ntavuze gusa ibigiye ubwanje. Wewe Mwami, ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ubu gusa nko mu minota itanu, sinzi mbega watanze n'imwe hano, zari izihe? Biri avuze ko yatanze zimwe. Nari namubajije ibikorane muri iki gitondo, nanje ninjiye gusa mu mwanya muto uheze hariya, nyuma sinagize amahirwe yo kumubaza kuko nari ko ndayaga na mwene data Ben n'abandi hariya. Sinagize amahirwe yo kumubaza, yambwiye gusa ko yatanze amakarata yo gusengerwa, ikarata yo gusengerwa B100 imwe ku ijana B. Yemwe, reka ndizeye ikarata yo gusengerwa n'imero imwe B. Ninde afise B? Urashobora namba, ushobora guhaguruka duzi ikiganza cyawe, namba ushobora gutambuka. Abagore bamwe bari hari inyuma, ni byiza B nomero y'imbere, nimero ya kabiri, gatatu, gatanu ca hano. Ngiye kubaza aba bana batoya ko bashobora gusa kuza hano inyuma kuri ya rotari, hanyuma bicare hano. Ubu ni byiza, ubu ndababwire barunke muce hagati mu mirongo y'intebe mwebwe bantu kuva muri rimwe gushika kuri gatanu, nimuze kuri uru ruhande hanyuma manuke. Ubwo nyene reka bamwe bari hariya mu mirongo y'intebe namba babishoboye baze ninguka kuri uru ruhande, berekeza ku byicaro byabo. Abana bato bari ko baraza hano ingo nyuma ya rutari hano, shaka bake hano hafi ubu abantu gutyo bashobore kubasengera. Ubureka ndabo bundabonye nahamagaye izahe imwe gushika kuri zitanu, sivyo? Emwe, zibiri, zitatu, zine, zitanu. Umuntu wese afise ikarata yo gusengerwa hariya, imwe gushika kuri zitanu, duza ibiganza byanyu murabona murabe ko abo bose bahagaze. Hari imwe, zibiri, zitatu, zine, ndabuze imwe, imwe, zibiri, zitatu, zine, zitanu na B. Muri mwese imwe, zibiri, zitatu, zine, imwe, zibiri, zitatu, zine, zitanu B ari he? Zitanu, subiri hariya mufasoni, ni byiza. Mugenzi zunguka hariya, nivyo nivyo, zunguruka hanyuma ugaruke. Zitanu, zitanu, indwi, umunani, icenda, cumi, ni vyiza. B, karate yo gusengerwa, zitandatu, indwi, umunani, icenda, cumi. Murabona dukora ibi rero ntidushobora kuronka guhungabanywa uko ariko kose. Zitanu, indwi, umunani, icenda, cumi. Ubu ndibaza ndafise ikarata ga mugenzi uhagaze hano, indwi ni vyiza, genda hariya ujane nabo. Ndafise izindi zibiri gusa, ndibaza hariya, ni vyiza. Zitandatu, indwi, umunani, icenda, cumi. Karata yo gusengerwa, zitandatu, indwi, umunani, icenda, cumi, ifise gusa zibiri hano. hari ufise imwe gamugenzi aho rero ngizo 10, 11, 12, 13, 14, 15 ubu iyo yari kuba imwe 2, 3, 4, 5 ni byiza 16, 17, 18, 19, 20 imwe 2, 3, 4 ni byiza 20, 21, 22, 23 24, 25, 1 kabiri gatatu zunguruka gutya mugenze muzunguka hagarara mu murongo 25, 26 mufashe hariya mureke agende hano washaka hose niho mwene data neza hano bagucira inzira hano umuntu mufashe neza hariya namba bishobora mureke azunguruke yinjire muri ibyo muryango ndakubwira mwicarike hariya hanyuma igihe nimero yiwe niyahamagarwa mumushire ku murongo murabona igihe aje ni nimero mumushire ku murongo byiza nibaza ko benshi bashobora kubashobora kugenda ubu ubu ni bangahe hano badafite ikarita yo gusengerwa kandi muremera atankeka ko Imana ishobora kubakiza indwara nduza ibiganza byanyu murabyizeye ni bangahe muri mwebwe hano bavuye bazi ko nta na kimwe ndabizi ko ndazi ntazi na kimwe ku byerekeye indwara zanyu hari abantu hano ubu ikoraniro ryanje kuri umwe bashitsi biragoye gushobora kubona umuntu uwo ari we wese kiretse aba bakozi b'Imana hari epfo ndabonye umuntu nshobora kumenya singuma hano igihe kinini murabona kandi gusa hari abantu baza bava ahantu hose reka ndabibereke ibanga hano bazi ko ntazi ikintu cyari cyo cyose cyabo duzi biganza raba hano murabona ni ikiganza cyawe imbere y'Imana urabona sinzi na kimwe cyabo businzi icyo nshobora kuronka umuntu mpagaze mu murongo w'amasengesho nk'uyu wonzi ariko sinomenye igituma aricyo murabona sinomenye icyamuzanye hano ubu icyo ndiko ndagerageza gukora no kubatuma mubona ibi ubu mwitegereze bikogwa nkora namwe muzobikora muri izere ibyo muri izera ko azokwemeza irya jambo ni byiza cyane mbega yaravuze ko yo kwihishurira biwe nk'umwana w'umuntu ku iherezo ry'igihe cy'ishengero ibangaye kandi si yoraba iri mu ishusho ya Sodomu na Gomora murabyizeye ubu biri ni kuki utobareka ngo baze neza ngaha ego ni byiza cyane yemwe nibyo ni byiza cyane ku iherezo ry'igihe yo kwishika n'ubwiwe murabe muratahura ko rero ngaha hari kudashobora kose ubu ngaha abantu bangahe muri uyu muryango ntarigera mbona mu buzima bwanjye ariko mwibuke Abaheburayo 4:15 izira ko ari byo yavuze yuko we ni umuherezi mukuru dufise atari udashobora kubabarana natwe mu ntege nke zacu ibyo ni ukuri rero we ni umuherezi mukuru hanyuma we ni Abaheburayo 13:8 rero wawundeje uno munsi n'ibihe bidashira ibyo ni byo ubu yo kwishyura ubwiwe gute nk'uko nababwiye yama avuga aciye mu bantu ze biwe yama arungika ubutumwa mbere y'urubanza ibintu byose ntiyigera ahindura uburyo bwiwe yahisemo mu itongo rya Edeni uko umuntu yari gucungura umuntu biciye mu maraso yasesetse umugororotsi ntarigera abihindura turagerageza kubihindura biciye mu kwiga biciye mu minara y'i Babuloni biciye mu migwa mikuru n'ikindi kintu cyose nk'icyo tugerageza kubihindura ariko ntibikunda tugerageza kubihindura biciye mu kwigisha isi kuri we tugerageza kubihindura biciye ku idini ry'abantu ntibyigeze bikunda gusa ahantu hamwe umuntu ashobora guhura kugira asenge muri ya maraso amadini yanyu azoguca duce duce ariko munsi ya maraso uri wa wundi ntiyigera ahinduka ubu nimba we ari ujya muhereza mukuru adahinduka kandi wa wundi ejo uno munsi biba bidashira rero ategereza kukubahiriza rya jambo si kubera twavuze ko yaba yubahirije kubera we yavuze ko yokubahirije murabona ubu nimba azobikora ubu guhagarika gusa umunota umwe nibaza ubu ni gute benshi muri mwebwe muri uno murongo w'amasengesho bazi yuko ntazi ikintu na kimwe kuri mwebwe indwara yawe rero duzi ikiganza cyawe murazi ko ibangahe muri uwo murongo w'amasengesho bashaka kumenya ko ntabazi imbere muduzi ibiganza byanyu murayo mu bantu murabona ubu mwebwe muri hanze ntimutegerezwa kuba ngaha mukore gusa ku mutamana wiwe muvuge gusa muvuge muti mwami Yesu ndakwizera ubu muvuge muti ndabyizera kandi ndizera yuko wishurira mwene data Branham ubishura mwene data Branham ubu si uko ari mwene data Branham we n'umuntu asanzwe kandi birashoboka hamwe izamurwa gihoza kino gitondo muri iyo mbere yakwizamurwa nimba izamurwa ryoza kino gitondo mvuze ibi mu kwitonzi nta makenga yuko igice cya rinokoraniro iyaba rwagiye neza bijyanye na n'impamyabushobozi bijyanye n'aho rwategerezwa kuba igice cyanyu bogi imbere yanjye uko ni ukuri sindi murabe amahanga nashizwe n'ukuntu n'ukuntu ndayakora nanirwa ndi umukozi atacu amaze kuri Kristo kumenya icyo nzi nuko kuri we hanyuma kubaho ukuntu mbayeho si ubuzima bubi subwanduye nta kintu nk'icyo Imana irazi yuko ari ukuri murabona ngerageza kubaho neza ariko nk'uko sinshobora kudutsa kijya kintu birashoboka yari uwundi muntu birashoboka yize cyane cyangwa ikinaka bushoboye kubishikiriza abantu ariko rero umwe yiyumvira si abantu bose bazobyakira ariko biri uko kose murabona we arazi ibyo agira akore rero ndamwiragije mu biganza byiwe kandi mvuze nti mwami ndi mu biganza byawe nkoresha icyo ubona gikwiriye ubu nimba Yesu Kristo ari wa wundi ejo n'ibihe bidashira ubu nizera ko nzi uno mugore sinshobora kumwiyumvira uwo ari we ariko ndamuzi ndamuzi uko biri kose ariko nabonye mu maso hiwe ariko sinzi uwo ari ubu ariko ndamuzi uko biri kose aranzi niyumviriye ndiko ndamuraba mu maso hiwe niyumviriye ko ndamuzi ariko sinibuka uwo ari we ariko ndizera ko umugabo wiwe nturi umugore akora umugabo wiwe akora kuri indwi ku ndwi canke indwi cumi na rimwe canke ikintu nk'icyo epfo muri New Albany mupfason agan uko n'ukuri ubu uri imbere ngaha waje ku ishengero Royce wa wundi twatembereye umunsi umwe uyo niwe uyo ni ujya hariya ku musozi uvuga iki mushikiwe uwo yari uko niko murabona ndibuka Roy na jewe twari turiko turagendesha imodoka hanyuma avuga iryo zina kandi umwami yandungitse hariya hanyuma akizo umugore hajya nyene yego mugenzi kandi ndibutse ubu ariko kumenya ikitagenda neza kuri wewe nta cyumviro mfise urabizi ariko nimba umwami Yesu ashobora kumubwira ikintu kinaka yakoze canke nimba afise ingorane y'ubwo bw'amafaranga nkumburewe n'umugabo wiwe bari bafise ibibazo nkumburewe n'abana biwe birashoboka umwe mu bana biwe nimba afise abana sinzi ariko nimba afise birashoboka bamwe mu bana biwe bariko barahunga muhira birashoboka ko ahagaze ngaha kumenyekana nukinaka kuri ibyo sinzi nta buryo mfise bwo kumenya sino babwira ariko we aranze murabona rero urabona sibyo mwumvirize ubu murabe ibi mu bwitonzi sindigera mvuga ibi mu gikorana imbere ariko numva ndongowe kubivuga ubu ijambo ni iki ni icyumviro cyaseruwe ubu nshobora gute guserura icyumviro cyangwa ni gute nshobora guserura kuri we icyo cyumviro ciwe kiri itegerezwa kuba icyumviro kinaka cyerekanywe kandi ntashobora kubikora rero ntegerezwa guserura icyumviro kiwe kandi ni byiza nimba ni icyumviro cy'Imana kizoba nyacyo nimba si icyumviro cy'Imana rero nticyoba nyacyo azobimenya muzobimenya bose bazobimenya murabe nyazina nyanzira ihari hafi yacu bitegerezwa kuba ari Imana cyanke si Imana ubuntu bwiwe burahagije ubu mwizera ubu umwe wese kandi ubu ibangahe bizera rero birashoboka ntimurigera mubona kimwe muri bino bikorana imbere ariko muraza kwizera nimba Imana ikora ibyo kandi rero mwebwe muri hanzo bo mwebwe muri hanzo bo mwebwe mutaza kuba mu murongo w'amasengesho musenge namwe murabona canke naho nimba muri ko muraza canke mu masengesho sindaba uwari we wese asenga gusa mwami Yesu ubu nafashe umwanya mwinshi ariko ni igikorwa cawe mwami kandi nakoze byose umuntu yokora ariko wewe uri Imana kandi bisigaye biri mu biganza byawe data reka bimenyekane yuko uri Imana kandi ijambo ryawe ari ukuri emeza ijambo ryawe mwami rya kino gihe cya nyuma igihe umwana w'umuntu azoheshurirwa ni gute yimenyekanishije yari jambo jambo ni iki kimenya ikimenyamenye ibyiyumviro ni ibyo umutima ugamije yabonye ibyiyumviro byabo yabwiye Petero Filipo na Taneli wa mugore kwiriba bose hariya yuko gihe baje yamenye wa mukobwa muto yaryamye ntiyarapfuye ndasabye Imana yuko uzokoresha amahema yacu makino munsi tubaye nga ku isi kugira wimenyekanishe wewe ubwawe mu izina rya Yesu Kristo amen. Ubu gukiza sinshobora murabizi ibyo ingabire ni kimwe na data Branham ikintu kinakufata oya ni ikintu kinakuzi ukumino kwikura mu nzira murabona igihe cyose uri ngaho izokora William Branham niwe mwansi ahambaye cyane mfise murabona ariko igihe mva mu nzira murabona niho Imana ishobora gukoresha umubere murabona murabona ubu nanje kuri uyu mugore ikinone ubu mvuga ni imba arwaye nguye mufaso ningaha yarambitse ukuguru kwiwe ku ntebe rero yabaje bya Yesu yari ngaha akamanuka akamurambika ibiganza bye kuri urya mugore kujya kuguru ko kize nta kubikekeranya ko ariko murabona turi ibiremwa muntu n'ibiganza byanduye ibiganza byiwe birera Imana yara igaragaje we yari jambo murabyizera atankeka nta gukekeranya yari afise yorambitse ibiganza byiwe kuri we avuga ati mukobwa kira maze agakira ariko rero ya radutumye ngo dukore icyo kintu nyene ndiyumvira yuko yabigaragaje neza none vyogenda gute ampaye yerekwa maze akambwira akabwira umugore icyo akora cyo rero ndizera yuko ndambitse ibiganza byanjye kuri we yokira murabyizera ariko vyogenda gute atampaye iryo yerekwa yerekwa nyo yokora iki gukora iki ko mu kwizera gusa gutanga kwizera kwanje ubushobozi butaboneka bw'Imana murabona rero na bamwebwe umwe wese muri mwebwe apfuye akakanya nyene ntimwokwigiramo ubuntu wanyu umuntu w'imbere ava mu mubiri wanyu ubwenge bwanyu bwose ibyo muri byose byogenda ariko ntimwokwigera mubibona bigenda murabona cyubaye inkomezi zoshobora gutuma niyumvira inkomezi zituma mvuga ubutumwa inkomezi zituma mbaho nkora zijya nkomezi nyene zishobora gutera intege uyu mubiri nzogera kandi ntiwobona izo nkomezi zigenda ni inkomezi zitaboneka ni none ukwizera kumeze ibintu ntibibacike ukwizera kandi Yesu yavuze ati azorambika ibiganza ku bagwayi rero murabona ndambitse ngiye kuba nkaronka iyerekwa maze nta murambika kubiganza nizera yuko aja gukira kuko nabonye iyerekwa ariko nibite kubyerekeye ijambo umurambike kubiganza no kwizera kumeze cyo kimwe iyerekwa itangwa gusa kugira ngo bitere intege kwizera kwanje no kwizera kwanyu dufise ukwizera kumeze cyo kimwe ata yerekwa izokora cyo kimwe nyene abantu nka abantu bamwe bahabwa kwizera guhambaye bamwe ntibakora benuko kwizera bahabwa iyerekwa kugira ngo baronke uko kwizera murabona rero murabona yogumye ari bya biganza byanduye nyene wa muntu nyene ariko gusa nabirambikana ku biganza. Rero reka muhemu yera agaragaze ko ari ngaha, agaragaze ijambo ryiwe yasezeranye. Rero nibagi izina ryawe iryo ari ryo, izina ryawe ni irihe? None agan rero yari gushobora kuba yarambariye iyo abishirako, murabona. Ariko mvuga gusa yuko jewe nzi yuko ndakuzi, rero nuze gusa ngaha akan agatoya gusa wegere kurusha gatoya. Hariho abantu bahagaze hariya basenga, urabona. Rero mupfasoni agani namba jewe ndi umukozi wa Kristo kandi nigishije ijambo, nizera yuko arukuri. Urabyizera? Urabyizera? Rero namba ukeneye ikintu kinaka sinashobora kuguha, kuko ntacyo mfise ngo ndagitange kiretse nkumbure ari amahera makeya canke ikindi canke nashobora kuvuga n'umugabo wawe canke abana bawe abo ukunda canke ikindi nobishobora. Ariko namba wari ukenye ukiri indwara sinashobora kuguha kuko kwaramazwe gutangirwa ikiguzi. Ariko biciye mu ngabire nshobora gutuma ubona namba ufise ukwizera yuko kuko kwamaze gutangirwa ikiguzi, kuko umwe yakugura. Umwe wenyine washobora kwizera ni umwana w'Imana watanzwe ikiguzi ahagaze nk'aha, murabona. Sivyo watanze ikiguzi ari ngaha. Rero unzi nka mwene so mukozi w'Imana, nanje ndakuzi nka mushikanje tumuzi nk'Imana. Rero namba uwo muntu ataboneka kubw'ingabire mfise yo kuva mu nzira ubwanje ashobora kumbarira, kukubarira biciye muri jewe iminwa yanje, urabona. Rero iyo ndiko ndasenga Imana nkimbona yumva gusa ijwi ryanje biciye mu maraso ya Yesu, urabona. Nkimbona yumva ijwi ryanje kandi aya maraso hariya ni ayo kwerekana ivyo nsaba, urabona. Rero yumva ijwi ryanje ariko ibona gusa amaraso, urabona. Nkimbona kubw'ivyo sinshobora kuba nanduye igihe ndi munsi y'amaraso, amaraso aroza, urabona. Ni igikingirizo hagati ya jewe n'Imana, kandi yasezeranye ati saba data icari cyo cyose nzogikora, mbega urizera yuko ibyo ari ukuri. Rero abantu bose basa mbega murashobora kubona ibiriko biraba, naba winjiye ngaha umuco usa n'umuringa w'umujumbu ugenda uzunguruka neza. Rero yoshobora kwinyegeza yaba yotegerezwa, oya uri ngaha bivuye ku kintu kinaka cha gushikiye. Wagwaye musonga kandi wagiye mu bitaro, wagiye mu ihema rya oxygene kandi ubabazwa n'ingaruka zabyo, ugiye gukira. Yesu Kristo agiye kugukiza, ndabibona. Bandanya ubyizera, bandanya ubyizera mushikanje yagani. Ngiye kukurambika ku biganza byanjye mu izina rya Yesu. Imana iguhezagire mushikanje, genda unezeregwe. Rero ntukekeranye ibyo yakubariye. Umeze gute mushikanje? Sinizera yuko ndakuzi. Ntituzinanye rero ngo umugore ntazi, sindakuzi, nta buryo mfise bwo kukumenya. Ariko mbega urizera yuko Imana yashobora kukumpishurira ku bw'ijambo ryayo, kuko urabona, kuko yabisezera. Urizera yuko yashobora kumbarira ikintu kikwerekeye kandi byo tuma uvyakira? Sivyo, uzi yuko atabari jewe mwene siyoba ariwe umukiza wa, urabyizera? Urindiriye kubagwa, wabwiwe utegerezwa kubagwa, mbega ashobora kumbarira icyo wo kubagira? Ni mu mushishito no mumara, nivyo neza na neza ushaka kubihunga. Urizera none hamwe n'iyi mpwemu ngaha, mpwemu wa Kristo adukikije hose kandi ahagaze kuri jewe? Urazi ko ikintu kanaka cyotegereje kukubarira, kuko sindakuzi. Mbega urizera kubwo kurambika ibiganza yuko byo tanga ukwizera? Nizera muri jewe nawe hamwe n'ukwizera kwawe ni imbere y'Imana Data wa twese yuko kira. Rero Umwami Yesu numvise aya mabwirizwa yawe igihe wavuga uti ibimenyetso bizokurikira bizera barambika ibiganza ku bagwaye bazokira. Reka mushiki wacu akire ku bw'icyubahiro cy'Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Rero bandanya byibagire gusa urabona bandanya wizera n'umutima wawe wose umeze gute ngivyo kugira ngo gusa nshikire impwemu ya umufaso ni kujya nyine Yesu yabikoze kwiri bavuga ati nzandira amazi yo kunywa rero ndizera yuko nigeze kubona nizera yuko umuntu naze sibyo nambo ribyo nduza kuzigiganza cawe ikoraniro ishobore kubibona sinzi uyu mufaso ukuntu kukindwara kw'inkomoko ni ukwizera kw'inkomoko ibyanditswe by'inkomoko ijambo ry'Imana ritavanze ryagaragajwe kandi ryemeza ko atari wapfuye ni muzima ibihe byose kandi unyizera ibikorwa nkora nawe azobikora kandi uwizera azorambika ibiganza ku bagwaye bakire yo mbega ushobora gute kubikekeranya urabona rero we yarazi uwo bikora n'utobikora jewe ntawe nzi ibyo n'ivyiwe ariko ubunamba uwo mufasoni ari muntu ntazi sindamuzi sinari bwigere ndamubona mu buzima bwanje ni umugore akiri mutoya ni muto cyane kurusha jewe ariko jewe sinari bwigere ndamubona kandi ari ngaha kubw'intumbero kanaka urizera yuko ibintu nigishije muri Bibiliya mufasoni ari ukuri urizera yuko ari ukuri kandi urabyakiriye atari uko nabivuze ari ukubera yuko Imana yabivuze mbega murizeye ko turiko turaba mu minsi ya nyuma aho umwana w'umuntu yotegerezwa kugaragazwa iryo ryoba ijambo ryose ryakorewe byakoranye riciye muri rutere w'Isiraeli Baptiste ni byo byose na Pentecote byose bikoraniye kugwishura kw'ibyabaye rwose umumarayika w'indwi yari wo kugurura ibanga ry'agasheshara ka gatandatu byose bikoraniye mu mwana w'umuntu kunengesera kwiwe kw'igihe kwategerezwa kuza ku kunengesera kw'ijambo ryiwe kugaragaza kunengesera k'umubiri wiwe iryo ni ijambo hanyuma ni rya jambo ryavuzwe rigaragazwa n'ijambo nishura ijambo rero namba Imana ishobora kumbwira ingorane yawe ahubwo yarakuremye irazi byose kuri wewe rero namba ishobora guhishura gusa n'umuntu afise amagara meza ariko ishobora kubimpishurira araja kumenya namba ari ukuri canke atari ukuri mbega uraja kuvyemera ubu ndaba neza mu bisanzwe wambaye amarori wotegereje kuyambara ibyo ni ukuri by'ukuri si ibyo byakuzanye ngaha ndashobora kubibona bisubiye inyuma murabona rero uri ngaha kubera gufatanya kw'amaraso murabona mbega urizera ko ashobora kumbwira aho bigeze mu maguru yawe mbega urizera ko ari Imana ikora ibyo urizeye ko Imana ishobora kumbwira byinshi kuri wewe nivyo uroze kutari wo ngaha kandi gusa kukuvugisha umunota umwe urizeye ko ushobora kumbwira aho waje uva wajye uva igare Indiana urizeye ko ashobora kumbwira uriwe mufasoni organ ivyo ni ukuri ubu usubiriye muhira kandi umere neza mu izina rya Yesu Kristo murabona amahoro ntituzinanye nawe sindakuzi murabona ariko urizeye ko mwami Yesu ashobora kumishura ingorane yawe urabizi murakoze mushikanje ivyo ni byiza cyane ni byiza cyane kuba ubizi rero umusipa urahera neza na neza kandi ufise ikibyimba mu rubavu rwawe ivyo ni byo sivyo ushaka ko ndakubwira uruhande ubwo wari rwo sivyo mu ruhande rw'iburyo ivyo ni byo neza na neza ubu ni wifatira inzira yawe maze ubyizere kandi uzomera neza urizeye atankeka n'ukuri urizera ko umwana w'Imana umwana w'umuntu yamanutse mu bihe nk'uko yasezeranye ariko gusa urizera ko isi iri mu bihe nk'ibya Sodomu biteguriye guhoneshwa n'umuriro nk'uko byabaye kuri Sodomu abanyesodomu bari abanyamahanga wibuke ariko hariya hepfo muri Sodomu hariho abantu bamwe b'abagorosi Imana yarungitse intumwa kubahamagarira gusohoka bamwe muri bo baraje abandi ntibaje benshi muri bo bagumyeyo ariko hari umugu wari hejuru ku musozi Aburahamu kandi hariho intumwa yaje kuri we kumwereka ibyari bigiye gushika ntiyari kuba muri ibyo uko bimeze kose ariko rero isi iri muri ibyo bintu no munsi kandi Yesu ni umwana w'Imana umwana w'umuntu umwana wa Dawidi kandi yaje kubigaragaza ubwiwe ndabonye ikintu kinaka gishitse kuri uwo mugore ari ngaha ku mpamvu ihambaye ari ngaha kubera umugwayi murazi icyo ushaka kumubaza kumurambika ku biganza we araja kwakira umubatizo wa mpemu yera murabona ibyo sibyo duzi ikiganza cawe namba ibyo ari byo murabona afise ikintu gihambaye mukunzi data wo mu ijuru muhuye umwana mubawe icyifuzo cy'umutima wiwe ese yoro nk'umubatizo wa mpemu yera rero aje kuronka amen uraja kuronka mushikanje imana igwezagire umuhe impundu n'amashimwe urizeye na maki wewe hariya na urizeye namba ushobora kwizera ibintu byose birashoboka usa nimvuga kuri ibyo urizera ko ukuvura kw'amaraso gushobora kugenda nawe yicaye ngaha nyine yambaye ishati isa n'icyatsi gitoto duzi ikiganza cyawe namba wizeye ko bijya kugenda biragenda sinari bwigire mbona uyu muntu mu buzima bwanje ntituzinanye na gatoya sinari bwigere ndamubona murabyizera abandi bose basigaye mu ikoraniro ubu ntimubona ategereza kuba ari we kanseri si ikintu kibi cyo nanira imana gukiza irashobora kuyikiza sibyo bizeye ko ijya kubikora ni byiza cyane rero genda byakire mu izina rya Yesu Kristo zere gusa n'umutima wawe wose amahoro mukunzi urazi Yesu yanesheje yashesha amaraso yiwe kugira amaraso yawe ashobora kuba meza urabyizeye mana mukunzi ndahezagiye uyu mwana kandi aterwe amaraso avuye karuvariyo karuva ku uramwo isukari yose mwami kandi umukiza mu izina rya Yesu imana iguhezagire amahoro urizera ko ashobora gukiza umugongo kandi ukamera neza ni byiza cyane genda ubyizere kubwira ukwizera reka tukurambike ku ibiganza nk'uko wabisabye imana iguhezagire mwene data mbega urizera yaremye ibyo kujya kugira ngo biribwe yaremye umushishito kugira ngo usibye hanyuma igihe ikintu kinaka kigenda nabi umushishito niwe mukiza wawo mbega urabyizera ni byiza ibyo ni byo gusa wamenya wizere n'umutima wawe wose kubera ufise cya kintu nyene bandanya gusa wizera namwe n'umutima wose ni byiza zana umudamu amakuru yawe mukobwa mutoya mwiza aracyari muto kuba afise ibibazo by'abagore urizera ko Yesu aza kugukiza ibyo mana mukunzi no mukobwa mutoya ndamvuye no mu rwanizi mu gihe turi ukubaho kwa Yesu Kristo muvemo akire ni izina rya Yesu amena aguhezagire mukunzi urakira urizera rero igitutu cirabura kiraduza urupfu kansera ni imana ishoboye gukiza kansere no kuyikiza ndabyizera n'umutima wawe wose urizera ko agira ayigukize mu izina rya Yesu Kristo ndavumye kino kintu cavumwe munsi ya samaki zacuritswe emera umusaraba wa Kristo uyijane kure igende mu izina rya Yesu Kristo ntukekeranye genda wizere n'umutima wawe wose nimba ushobora kwizera ibintu byose birashoboka amakuru yawe nibyo mukenyi ya wiragenda kandi urakira nimba wizera urizera yuko uza gukira ku buryo ushobora kugendagenda hirya no hino ubugira kandi no kumera neza umwami aguhezagire mushiki wacu w'igikundiro kandi amukize mu izina rya Yesu Kristo genda wize n'umutima we wose mbega urizera ko icyo kintu nyine cyo gushikira ni byiza ndizera gitegezwa nimba wizera yuko ukize ubu nyine ndizera ubwanje ko bikuvuyemo mu izina rya Yesu Kristo reka mwene data agende hanyuma abe neza kandi akire ku bw'icubero cy'Imana amen. amaherezo byabaye wewe wicaye ngaho ariko urukurarira urizera uko kuvirirana amaraso kuvaho yagumye ngaha mu kingo cy'isaha n'igice yasa nk'uko imbere yanjye nyene ahagaze hafi y'umugabo wagumye wizera sibyo urizera n'umutima wawe wose kandi urashobora gusubira inyuma FTXS hanyuma ukire sinigeze mbona n'umugabo mu bugingo bwanje mbega urizera yuko uwo mwanya mutoya uza gukira kandi yuko ugiye kwitegura gukira mwami yesu kora kuri uyu mwana mutoya kandi umukize mu izina rya yesu kristo amen byizere n'umutima wawe wose uwo muhemu ariko aregera hafi ni hose mu nyubako biragoye kuvugaho ibyo byoba byavuye kudatekana mureke ndabereka ikintu kimwe ni ibangahe bafata no kudatekana hiyo muduzi ibikiganza murabona biragahuye kuvuga uwo ariwe ariko imana irabizi byose ibyifuzo byawe wagerageje byose biragoye kubitsinda ibintu byinshi mu bugingo wagerageza guheba kandi ushaka gukorera imana n'ikintu cyose kiri muri wewe bisa n'uko hari ikintu cyama kigufashe urizera ko bigira bikore ku bunyene kino gitondo ugira ubuhogwe kuva mu mubiri ibintu mbega urabyizera Data wo mu ijuru kubwira abandi bashobore kubona yuko uri Kristo umwana w'Imana kizi n'umugore w'igikundiro ahagaze ngaha data muhe gutekana twese turazi icyo arwaye mwami kandi turasenga kubwira umukize mu gihe ndambitse ibiganza byanjye kuri we n'ukwizera kose jewe nanjye ndafise igitero ubunene ndarushe satani nakoze cyane iminsi imeze nabi muvemo satani namurambitse ku biganza byanjye no kwizera kwanje kose mfise muvemo mu izina rya Yesu Kristo genda umwizere ibyo nibyashaka umukoreke si ndakuzi wewe ntituzinanye uwo musipa namba uja kwizera urajya gukira kandi ikindi kintu ufise muhekenyi namba wizeye urajya gukira ingorane yawe yo mu mugongo yakuvuye ko genda wizeye mbega urizeye n'umutima wawe wose ngaha ni bangahe mbega bose bari mu murongo mbega hari abandi benshi mu murongo basigaye murajya guca ngaho umwe mu buryo nshobora kurambika ku biganza kubagwaye muze twunamika imitwe yacu umunota umwe gusa isaha mu izina mana mukundwa ndambitse ibiganza byanjye kuri mushiki mu gihe usigwa kwa muhemu yera kuri ngaha umukize mu izina rya yesu mukunzi data wo mu ijuru ndarambitse ibiganza kuri mwene data wizere yo wasengewe mwene data urazi ibyo yakoze n'umuhigi w'ingemera w'umutama yavuze ko yari afise inkoho yama ahigisha inyemera yavuze ko yari ashaje cyane ku buryo atoja guhiga yashaka kuzana iyo nkoho maze akayima amen muvuze muti umwami ndamukunda ntimwibagiye ikibazo cyawe gitoya kirambitse ngaha hejuru nama utakizanye uno munsi uzokizane kuwa gatatu cyangwa ku w'ingingo kuko yankunze bwa mbere kandi yaguze mwese mwari mu murongo mu gusengerwa umurongo wo gusengerwa agakiza ku giti karuvariyo mwiyumvire ukumwe naryoshe kuri twebwe ubu mwiyumvire gusa yemeza ijambo ryiwe murabona ubu murabe iyo mba ntushobora gukiza indwara byoba bitandukanye murabona ariko we niwe yamaze kubikora murabona rero yemeza ukuba ngaha kwiwe gusa wari yarapfuye kandi ni muzima ibyo bitazoshira nta muntu yigeze aba nkawe yari umuntu nyine ubwiwe yari imana murabona higeze kubaho umuntu yabaye nk'uwowe yabayeho ntihigeze kubaho umuntu yavutse nk'uwowe yavutse ntihigeze kubaho umuntu yashobora gukora ibyo nk'ibyo yakoze ntihigeze kubaho umuntu yapfuye nk'uwo yapfuye ntihigeze kubaho umuntu yazutse mu bapfuye nk'uko yakoze yo muvuga muti ringira umunota umwe mwene data Branham abandi barazutse mu bapfuye ego ariko barapfuye ubugira kandi ariko ni muzima ibyo bitazoshira murabona nta nari mu muntu yazutse nkuko yazutse yarazutse mu bapfuye munsi tuyiririmbira ubu yo ndamukunda ndamukunda kuko yankunze ubwa mbere kandi yaguze agakiza kanje kuri Karuvariyo muze twunamike imitwe yacu umwami Yesu ndakunda aba bantu kandi nabagumije gusa mwami ntiyari intumbero yanjye yo gukora ibi ariko ngaha benshi muri bo hamwe n'abana batoya bararindiriye bashonje ntibaratahura ariko bicaye neza ngaha kuko bazi yuko umuntu adashobora kuba atari kuvuga ijambo gusa kandi rero iryo ijambo ririko riravugwa kandi rero rikamenyeshwa rikagaragazwa rikemezwa rero bamenya yuko utegerezwa wewe ndasenga umwe wese ubaheza gredat ese ugira amagara meza kandi bakomera kubw'urugendo ruri imbere yacu ubuhezagiro buri yinga kandi nambari ubugombe bwawe mwami yuko dushobora kubonanira ngaha ubugira kandi kuyinguza ku isabatiza kuza ngaha no gutazira ndasaba mana ko zo bakomeza bamwe muri bo nibo bishobora bamwe bategerezwa kujya mu ngo zabo mu bice bitandukanye by'igihugu kumbure hakujya y'ikiyaga canke hanze ya leta zoze ubumwe turasaba yuko uja kubana hamwe nabo bafashe se twokura ku birenge kwa Yesu umunsi umwe uturonse data dufashe ubu mu gihe dukundana kandi tubyizeye kandi twifuza ko umunsi umwe umugozi uhambiriye imitima yacu hamwe ubuzo bw'umugozi we bidashira muze tube mujya mu mfuruka zine mu bihe byose mu zina rya Yesu amen ni byiza cyane mujyane n'izina ryiwe umwana w'umubabaro rizoguha umunezero hindukira iruhande maze uramutse umuntu umuntu akuvuga uti ndanezerewe kuba ngaha hamwe n'iki gitondo rijana ahantu hose ujya zina ry'igiciro yo ukuntu uriryoshe imana igweza giroben byizigiro byo ku isi n'umunezero wo mu ijuru ubu mwumvirize ibi bintu muririmbe gutya mujyane n'izina rya Yesu nk'inkinzo ku mutego wose ubu mwumvirize neza igihe ibigeragezo bigukikije ukora ikiyongera rya zina ryera mu isengesho izina ry'igiciro yo ukuntu uriryoshe ibyizigiro by'isi n'umunezero wo mu ijuru izina ry'igiciro
Temptations around you gather. What do? Breathe that holy name in prayer. Precious name, oh how sweet. Oh, power and joy of heaven. Precious name.